Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo. Ibibazo n'inyishu kudushashara bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham. Igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda 63 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Data wo mu ijuru, mu by'ukuri turashima ku bw'uyu mwanya dushobora gufatanya ubugira kandi ku ijambo ry'Imana mu nyonga z'Imana. Turashima cyane yuko uri hamwe natwe iki gitondo kugira ngo udufashe kandi uduhezagire. Turasaba uguharigwa kw'ibyaha byacu ku buryo amatara yacu yoshobora kuzura amavuta kandi asukuye kandi yaka, ku buryo udukoresha ubu kugira ngo twubahirize izina ryawe rihambaye, kuko tubigusabye mu izina ry'umwami nawe ukunda Yesu Kristo. Amen. Mushobora kwicara. Nariko ndinjira neza igihe numva burya butumwa buvugwa. Rero ni iby'ukuri ko dukeneye kugumiza amatara yacu yuzuye kugumya. Murazi mu gihe waka ntushobora kubandanya ibyo wakoze. Rero murabona, kuko umuriro iyo amavuta yaka havamwo umunyota. Rero nicyo gituma utegerezwa guhanagura. Mutegerezwa guhanagura amatara yanyu ku buryo umunyota uva ku rutambi. Benshi muri mwebwe abantu bafise imyaka nk'iyi wanje, igihe twahora dukoresha itara ry'ipeteroli, murabona haja ko umunyota hejuru aho ryakira, kandi ibyo bituma umuco utaboneka. Rero mutegerezwa kwama mukura ko umunyota, nk'uko dutegerezwa gutunguranirwa mu gushyira ku mpera y'umuhamagaro wa Kristo. Ubu ni igitondo cyiza cyane hanze n'imbere, mu gihe iki gihe cya Pasika cyegereje ubu, kandi ubu tugeze ku gashashara ka nyuma iri joro umwami abishatse, kandi ni agashashara k'ibanga cyane rwose, cyane kuko ntikanavugwa mu byanditswe. Ahantu na hamwe nta n'ibimenyetso, nta kintu icyo ari cyo cyose cyo kwishimikiza. Bitegerezwa kuza neza na neza bivuye mu ijuru. kandi ni isaha y'uruhagarara gatoya kuri jewe. Byagenze gutyo indwi yose, ubu uyu azoba ari umunsi ugira umunani mba mu cyumba, kandi nabonye ko hari ibibazo byinshi byinshi hariya. Rero nategerejwe kubirobanura. Benshi bashaka imibonano kandi ndabikunda. None kubitanga ubu murabona, ariko sinshobora muri uyu mwanya. Nuko muratahura ko muri uyu mwanya dushira ingufu zose kukumenya uguhishurirwa k'ubugombe bw'umwami. Murabona rero iyo ufise imibonano rero bikujana handi hantu n'ikintu kintu. Murabona kandi rero ni nko mu gusengera abagwaye, biratandukanye rwose. Ni iyerekwa n'ibindi wiga ku buryo butandukanye, kandi usigwa ku buryo butandukanye. Gusa ni nk'uko Bibiliya yavuze hariya iti, igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Imigezi y'amazi murabona, amazi amwe ariko hariho ayasohokera mu rundi ruhande, amwe mu ruhande no mu rundi ruhande, biterwa n'aho asohokera. Ihwemu umwe Pawulo mu Bikorinto ba mbere 12 yakoze co kimwe, yavuze ko hari ingabire nyinshi ariko ni ihwemu umwe. Rero murabona namba mukora, reka tuvuge ahantu hanaka hanyuma mugahinduka kugira mushike ngaha ku kindi kintu. Murazi icyo nshaka kuvuga, mukurikije iyo ntumbero mukazanana aba mukazana abantu, kandi ubu baza babihahamiye. Utudushashara ni iki? Ni umwitwarariko wabo. Ni ibiki ijoro kurindi? Iyo nje ngaha hari ubwo ruhagarara gushikaho ntegerezwa kuvuga ikindi kintu gusa kugira ngo hagaruke ituze. Murabona, hanyuma rero gushikaho mpwemu yera yugurura gashashara. Hanyuma rero buri joro ntegerezwa gukora gutyo. Rero ibyo iyo uhinduye ibyo ukajya kugukiza indwara cyangwa ikintu kinaka. Murabona, abantu bashira umutima rwose ku kintu kimwe, mushobora guhindura ngo uje ku kindi kintu aho nyene bitagoranye. Kandi rero ikindi ni ukumenya ko hagati muri mwebwe hariho ibintu biriko birashika. Murabona, ivyo gusa ndabizi, ndazi ko mutabibona. Murabona, ndabyemeza gusa ko mutabibona. Murabona, kandi muvuga muti mwene Data Branham, icyo ni ikintu kigoye ko wo kivuga. Ndazi ko ari uko biri, ariko murabe ubu nkundire mvuge iki gusa. Ndibaza ko bifatwa nk'ibande gusa kuri twebwe n'ibindi, ariko munkundire ndabivuge. Murabona, ibyo ntimutahura. Murabona, ntimwotegereje gutahura. Rero ntimutegereze gusobanura icyaricyo cyose. Murabona, ntimutegereze kubishyira ko insobanuro yanyu kongera ku insiguro yanyu. Muje kure yabyo gusa, mukurikize gusa impanuro yanjye. Namba munyizera ubu, namba Imana yarangiriye ubuntu mu maso yanyu, kandi murazi uko guhishurwa kwanyu n'ibindi. Nabaye ngaha hamwe namwe igihe kirekire. Murabona, kandi byagumye ari ukuri, kandi ubu kugira ngo ndabyemeze inshuro zibiri ko ari byo bijyanye neza n'ijambo. Murabona rero, murazi ko ariko ni guhoraho agize ibyo. Ni byo murabona, murabifitiye icyemezo ubu. Kurikiza impanuro yanjye nka mwene so, ntimushire insobanuro yanyu bwite ku kintu icyo ari cyo cyose. Mubandanye gusa kandi mubeho ubuzima bwiza bwa Gikristo, kuko muzojya kure gusa y'ikintu nyacyo mu gukora ibyo. Murabona, mwebwe mwohusha inzira gusa ubugira, kandi mukajya kure y'icyo kintu. Kandi mwese murumva, kandi murazi yuko hariho ikintu kidatawuretse kiriko kirashika, kandi kiriko kirashika, kandi ndazi icyo ari cyo. Ubu sivuga ibyo gusyo, n'ubuntu bw'Imana butuma amenya icyo ari cyo. Ni ikintu cy'igitangaza ubu cyagiye, kandi nta buryo na bumwe mu isi nk'uko mukibona. Kandi ariko ndabemeje na Bibiliya mu kiganza cyanjye, ndazi icyo ari cyo. narabyiwe mbere rero ntimugerageza gusa gushyira ku isiguri iyo ari yo yose ariko munyizere gusa nka mwene so murabona tubayeho mu gihe gihambaye tubayeho mu gihe yemwe turi rero ube gusa uciye bugufi by'ukuri ube umukristo kandi ugerageze kubaho kubw'imana kandi ubeho uri umwizigirwa imbere ya mugenzi wawe kandi ukunda abatagukunda ntubondere gukora murabona atari uko ugikoze wokora ikintu kinaka kidatahuritse maze ukorona integuro nyayo y'imana murabona ejo kumuhingamo ikintu kimwe cyarashitse mu cyumba cyanjye nkoreramo ntazoshobora na rimwe kuvamwo murabona kandi rero kandi haraheze nk'amayinga abiri ikintu kinaka carabaye kidazoshobora na rimwe mu gihe nzoba nkiri ku isi sinshobora na rimwe kujya kure yacu murabona kandi rero kandi ishengero ntimutegerejwe kumenya ibi bintu rero ntimushire isobanuro ku kintu icyo ari cyo cyose murabona mubandanye gusa kandi mwibuke gusa ibyo mwabwiwe mubeho ubuzima bwa gikristo mujye mu ishengero mube itara rya nyaryo aho hose muri kandi mururumbire Kristo kandi mubwire abantu ukuntu mumukunda kandi mureke igishinga ntaye cyanyu kibe mu rukundo igihe cyose hamwe n'abantu murabona kuko atari uko wivanga wewe nyene mu kintu kinaka hariya kandi rero wataye inzira nyabagendwa murabona igihe cyose mwagerageje kubikora mwakoze ibyo murabona rero gusa ntimugerageze gutanga isobanuro n'imwe kandi mu by'umwihariko iri joro igihe kajya gashashara kajya kugaragara imbere yanyu murabona ntimugerageze kugaha insobanuro mubandanye kandi muce bugufi gusa kandi mubandanye neza n'ubu butumwa nyene bugaragara ubu muvuga muti mwene data Branham ivyo nitwegwe turi ishengero ry'Imana nzima twoshobora yemwe mu gihe nariko ndagerageza araba ngaha ndashaka kuvuga muvuga muti yemwe mbega kuki ntashobora notegereje kugira oya rero ntubigire mwibuke mvuga ibi ku neza yanyu murabona mvuga ibi ku buryo mushobora gutahura namba munyizeye rero mwumvirize ibyo ndababwira murabona rero ngaha ubu ngaha hari ihuriro kandi ibyo ni turaja kubyita ihuriro ryo kumviriza murabona kandi imbere harimo insamirizi murabona kandi hariho ukugabishwa n'ibindi bishobora gukogwa nk'inkota mu kiganza cyawe murabona ishobora gufata ikibi canke gufata gusa nk'uko niyo ironka ubutumwa bwayo murabona rero ariko ubu nk'akarorero ku muntu asanzwe habayeho amadini menshi n'imigu myinshi cyane yavutse bivuye ku isuku arito yajya mpemu gushikaho abantu batwara rwose mu bintu by'ubwoko bwinshi bagasohoka bagatanguza akandi kantu gatoya kandi murazi kandi n'ibindi murabona ntimushaka gukora iby'ubu murabona rero mwibuke gusa mugume gusa uko mumeze kandi muvuga muti yemwe umwami yereka oya rero mube hange gusa murabona raba ngaha reka ndabereka ikintu kimwe murabona mwari muzi yuko hariho amajwi ibihumbi icumi muri iki cyumba ubunyene mu by'ukuri amajwi y'abantu aca mu mirongo y'iradiyo kandi mutayumva ni amajwi sivyo ariko aca ahanye n'ubu rero hariho amashusho y'abantu n'imibiri biriko biraca ahanyene muri iki cyumba sibyo none kuki mutabibona murabona biri ngaha amajwi nyayo nk'ijwi ryanje none kuki mutayumva murabona ritegerezwa kubanza kubita ku kintu kinaka kugira ngo rihishugwe murabona ubu muratahura rero ntimusobanura ikintu na kimwe gusa namba Imana ishaka yuko mumenye ikintu icyo ari cyo cyose izokibarungikira murabona kubw'ibyo mushikame gusa by'ukuri rero mugume hamwe hari ikintu cyabaye rero ubu mube gusa by'ukuri muratahura ibyo nshaka kuvuga sibyo kandi muba gusa ntimugerageze kwigira abantu badasanzwe kugira ngo mube abakristo kuko mwishira kure y'Imana kandi namba mushobora kubitahura uku ni kwa gukwegwa kwa gatatu murabona mutegerejwe kuba mwarabifashe wa munsi murabona kubw'ibyo rero mwibuke gusa ntihazoba ukwigana nk'ukwabaye kuri kwa kundi kubiri murabona kubw'ibyo ibi nibyo mwotegerejwe mu kumenya ubu mwibuke gusa yuko
Remember, there'll be no
impersonation. Ubu hariho ikintu kinaka kiriko kirashika muri iki cyumba kandi hariho ikintu kinaka ngaha hariho byukuri muri iki cyumba abamarayika ijwi ry'Imana murabona ariko ni gute mudashobora namba mudashobora kumva ijwi risanzwe atakintu kinaka kirumbitse ni gute muzokumva ijwi rya mpwemu umushobora kwigira nk'uwizeye yuko umuntu munaka ariko araririmba ururirimbo runaka bashobora no kuba batari ngaha murabona ariko iyo gikubise by'ukuri ku kintu bitegerezwa gukubita ko icyo gihe bitanga insobanuro y'ukuri maze bikerekana bikemeza icyo kintu mu kwerekana ishusho murabona icyo nshatse kuvuga rero mpwemu w'Imana iyo avugiye mu ijambo by'ukuri rigaragaraza ubwaryo uburyo kugira ngo yerekane ubwiwe yuko ari ukuri muratahura ubu ni byiza ubureka dusenge ubugira kandi gusa data wo mu ijuru turi hafi yo kugurura ibipfutse iki gitabo kandi nk'igice kiboneka cyo kugerageza gusubiza ibyo watwugururiye mu buryo bwa mpwemu kandi ubu ndasenga Mana ngo uje kumfasha gutanga isobanuro nyayo kuri ibi bibazo kugira ngo bibashe kuvugwa yuko biri ari byo gufasha abantu ni ibyo kubatahuza kandi ndasenga ngo uje kumpa gutahura kugira ngo bashe kubirungikira abantu bawe ngo babashe gutahura yuko twese twotegerejwe kubaho kubw'icyubahiro n'iteka by'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen ubu nashaka gusa kuvuga ibyo kandi niyumviriye yuko iki kintu ngaha ari cyo kigenga ayo mabande ariko sicyo murabona kandi iki itara ryo mu biro kandi niyumviriye yuko ikigenga amabande cyahora kiri ngaha ariko bambwiye kuvunira gusa akagohe bene data mu cyumba hariya icyumba cyo gufatiramo amabande gutyo bakamenya igihe bahagarikira amabande n'igihe batayahagarika murabona amabande afise igikorwa cyo ku isi yose ahantu hose murabona ahantu hose agenda mu ndimi z'ubwoko bwose n'ibindi ku bw'ibyo hari ibintu two kugira hanyene tutovugira handi hantu murabona kandi nicyo gituma tuyihagarika rero kwishyura ibibazo ni ibintu bitoroshye ku bw'ibyo jewe ubu kwishyura ibi byinshi muri byo byinshi mu bibazo inyuma rero kimwe cyose bimwe muri ibyo nta n'ubwo byerekeye ubutumwa na gatoya ariko ndajya cyane udushashara na gatoya ariko ndajya kugerageza kubyishyura kandi barabimpaye kandi nk'uko babariwe byinshi muri byo barabimbariye cyane byinshi muri byo byari byerekeye gusa saba gusengegwa kandi abagwaye n'abababaye kandi ibintu bitandukanye birabandanya kandi rero ntacu byari bihuriye ko n'ibibazo na kimwe cyo kwishura kandi icyo gihe bampaye umurundo wari werekeye ibintu bitandukanye byanditswe n'ibindi ariko kumbure namba dufise umwanya turajya kugerageza kwishura uko dushobora rero kandi ninakora ikosa rero mwibuke si mu ntumbero yo gukora ikosa none mbega abantu mwese niyumva neza amen mbega ibi bivugwa ku by'abantu bo mu ijuru muri Kristo Yesu mbega si ahantu h'igitangaza mbese igihe cy'igitangaza mu bihe byose namaze kuri ya rutare mu ishengero sinigeze na rimwe gihe na kimwe cy'ibango ryanjye sinigeze nkorera mu bintu nyabyo by'Imana nk'ibintu bya mpwemu nyabyo nk'uko biri iki gihe birengeye ikintu icyo ari cyo cyose nigeze gukora mu gihe icyo ari cyo cyose cy'ibango ryanjye mu gihe korane icyo ari cyo cyose ahantu aho hose nk'uku ahenshi biba ari ibyo gukira indwara ukuni uguhishurwa kw'amajambo y'ukuri kubwa mpwemu umwe kandi jewe nagiye ukwanje jenyine kandi nagiye kuba ahantu canke manuka gufungura ahantu kandi nabaye jenyine kubw'ibyo cabaye igihe gihambaye by'ukuri kandi ubu ubunyene haba mu gitondo cyangwa igitondo gikurikira nkumbure namba dushobora guhereza ku gihe ndajya gusengera abagwayi gusa iki gitondo ibi bibazo n'ibitamara umwanya muremure cyane ku bw'ibyo ntegerezwa kwironderera akanya gatoya murabona umutwe w'umuntu ushobora kwihanganira gusa ibingana uko murabona kandi iyo ugezaho wicara isaha imwe wadadazwe n'ukuba ngaho ku Imana n'inkingi y'umuriri hejuru hari imbere yawe ntushobora kuguma uko umwanya munini ya murabona ikiremwa muntu ntigishobora kubyihanganira kandi kubw'ibyo rero ibi bibazo ni byiza cyane ndabikunda n'ubwenge n'ibindi abantu bakoresha ubu ku cya mbere kandi ndajya kugerageza kubyishyura kandi rero namba ntabikoze neza rero mubabarire rero kandi namba ufite insobanuro itandukanye ukaba wizeye yuko icyumviro cyawe kuri byo ari icy'ukuri rero ubandanye gusa nta kibi kizoba kirimo kuko atabirenze na kimwe cyangwa bibiri muri ibyo byerekeye ikintu na kimwe by'agakiza gusa ibibazo nka byose byarabajijwe kuri uru ruhande cyangwa ku izamugwa gishengero kubw'ibyo murabona ni ibibazo hano bitegerezwa kuba kandi bizoshika hariya ku rundi ruhande kuko ubu twararangije igihe gishengero mu nyigisho zacu z'igitabo turi hariya mu gihe cy'ihamagagwa cy'ibihumbi 144 ubu icya mbere hano mbega inkumi zitanu z'ubwenge zo muri Matayo 25 bakorera umugeni cyangwa nibo mugeni murabona namba inkumi z'ubwenge zikorera umugeni mugeni ari hehe murabona ubu nkurikije uko ndabitahura izi nkumi zitanu bari cumi basohotse murabizi murabona kandi iki hano ni ikigereranyo gusa cyangwa umugani murabona ngiye kubabwira murabona bari icumi mu by'ukuri bari benshi kuruta icumi icyo cyari gusa igitigiri cyatanzwe ariko rero inkumi z'ubwenge zari zifite amavuta mu matara yabo z'ibijuju ntizari zifite amatara mu matara yabo ku bw'ibyo namba abo cumi hariya muri Matayo iki ni ikibazo cy'uwo muntu namba abo cumi hariya ibyo byasigura ko byobaye cyane aba bantu ahubwo ko babaye batanu gusa murabona gusa abantu batanu oya ntibisigura ibyo ni ikigereranyo gusa cy'inkumi murabona cy'inkumi zasohotse n'amavuta mu matara yabo ni igice cy'uwo mugeni rero uko ndabitahura kandi rero mumenye ubu ko bari inkumi z'umuteramyi wa nyuma abateramyi barakurikiranye hari habaye abateramyi indwi kandi ku muteramyi w'indwi isaha zitandatu z'ijoro nk'aho turi ubu murabona ubu kuri uyu muteramyi w'isaha zitandatu z'ijoro izi nkumi zara byutse kandi zitegura amatara yazo hanyuma zirinjira igihe inkumi zindi zisinziriye ubu iki gice hano aba bantu namba ariyo siguro y'ikibazo bisigura hariya hari batanu gusa kandi dufise ibibazo byinshi ngaha byerekeye ibihumbi ndwe n'ibindi ubu icyo cyari gusa ikigereranyo igice cyabo kandi bose bikanguye muri iki gihe cya nyuma hano umuteramyi w'indwi namba atari ariko batanu bikanguye muri icyo gihe bari hinduwe binjirana n'umugeni n'ibindi umukwe rero namba uwo ubwabo ibyo ntibisigura ko gusa bagiye kuba batanu kuko barasinziriye kuva mu bihe byose nk'uko twabibonye muri iyi ndwi murabona mu gihe cya Pawulo umumarayika w'ishengero rya Efeso Pawulo yashinze iri shengero ari intumwa yaryo mwibuke Pawulo yashinze ishengero muri Efeso ahinduka intumwa y'iryo shengero kandi mpwemu yari mu gihugu icyo gihe yari mpwemu y'intambwe kandi ntambwe ni intambwe y'umuryango wa Yuda ari we Kristo kandi Kristo ni we jambo Pawulo ari kumwe n'ijambo ry'icyo gihe ibihumbi byarasinziriye muri icyo gihe sibyo hanyuma haza igihe gikurikira kandi igihe ishengero ryaba mu gihe cy'umwiza impwemu y'inka yarasohotse ibikorwa cy'umukura n'ikimazi kandi batanga ubuzima bwabo ibihumbi n'ibihumbagiza barasinziriye barishwe bahoga ukwizera kwabo n'ibindi bararindiriye murabona rero hanyuma haje igihe gikurikira igihe cya rutere igihe cyo guhindura ibintu hariya havuye uburiganya mu bwenge bw'umuntu namba mubimenye umuntu yo sohokanye ivyo hanyuma igihe yabikora yongeye kubukerebutsi bwiwe bwite nuko yifatanije n'ikindi gice murabona iyo yagumana n'ubwenge bw'Imana gusa mu guhindura ibintu no mu gusoba mu gusohora ariko yakoze iki inyuma yuko uwo muntu yahawe ubutumwa Luteri inyuma y'urupfu rwa Luteri bashinze idini ry'abaruteriano inyuma y'urupfu rwa Wesley bashinze idini ry'abametodisti murabona hariya murabandanya ni gusa bakora ivyo ubu nshaka kubamenyesha ibi murabona rero umuntu ashobora kubabaza ibyereke ba Pentecoste ababaye igihe cya gatatu murabona kimwe cyose muri ibyo bihe cyagwibiye gusa muri mpemu yera utsindanishirizwa ni igikorwa cya mpemu yera ukwezwa ni igikorwa cya mpemu yera ariko umubatizo ni mpemu yera niyo mpamvu byari ngombwa ko umuhanuzi avugishwa amanuka si intumwa y'icyo gihe kuko mpemu yera yajubwiwe mu kunengesera kwiwe ku mubatizo ariko rero ku iherezo ry'igihe nk'uko na ntaryo ibindi byahize tubona hariya rero ko umuhanuzi yarungitswe kandi uku gukekeranya kose n'ibindi bitegerezwa gushyirwa mu kibanza cyabyo nk'uku hanyuma habizamurwa gishengero benshi bategura ibintu byose bitandukanye izuba rihinduka umwiza ukwezi bashize ibihano mu gihe cy'ubukristo uko gusa bananiwe kubona ibibazo bitatu byabajijwe umwami wacu hariya murabona igihe yabyishura rero ijoro ryahera niyumvira ko nta kindi kibazo namba twafashe kimwe kimwe muri ibyo bibazo hanyuma tubishyira neza mu si y'udushashara kandi udushashara ni igitabo cyose hamwe ubwacu muganga urizeye ibyo murabona ikintu cyose gifunitswe hamwe kandi twafashe ibyo Yesu yavuze hano bamubajije ibibazo bitatu murabona igihe ibi bitatu bizoba ni iki ihe kimenyetso cyo kugaruka kwawe kandi mbega bizogenda gute ku muhero w'isi kandi yarabikurikiranije neza kandi twarabyerekanye byose munsi y'ibyo uretse kimwe cyari giki agashashara kindwi kuki murabona nikazwe nibyo kimwe cyose muri byo cyabaye icukuri narabigereranirije neza na neza hirya no hino kandi jewe igihe nandika ijoro riheze rero nanditse hariya hanyuma nandika asubiye kuraba urupapuro rushaje nari naranditse ko hariya yemwe nasanze nanyuranije nk'uku nari nabinyuranije hirya no hino ibyo nibyo nari nakoze ndakeka ko mwabibonye mwebwe mwarabibonye murabona nari nanditse hano ibyo nari ngiye kwandika hariya kuri uru rundi ruhande rero nari nabyanditse hano nashinze byomi muri byo 9:11 cyangwa 9:16 cyangwa 9:11 hanyuma 9:11 ibyo siko byari bimeze cyari ikinyuranye kandi akarongo gakurikira munsi yako murabona kandi ibyo yari inyishu hagati y'akaranda n'intambara murabona niho byari rero nari nezerewe cyane nari ntwawe gusa n'umunezero nari ko nezeregwa ugukabugwa kuvuye kuguhishura kubw'ivyo nashize ibi kuri uru ruhande hano nicaye n'ikaramu y'igiti cyangwa ikaramu hanyuma nandika 11 mu bibanza byomi aho bitegerezwa kuba uko nibaza ko 9 mu kibanza cya 11 ku rundi ruhande ariko ubu murashobora kubona ingene byabangabangana neza ubu ntimubyibagire birabangabangana gushika ku ka gatandatu hanyuma bigahagarara murabona kandi raba ukumenwa kudushashara kurakurikirana gushika ku ka gatandatu hanyuma bigahagarara gusa agacerere mu ijuru ivyo byose bivugwa nk'igihimba cy'isaha rero ubu muri ibi raba ntegerezwa guhava nyarutsa maze nkishure ibi kubera yuko murabona buri kimwe muri ibi ni inyigisho zindwi ndende zine murabona kuri buri kimwe kandi usanga ugiye ku kindi kintu ariko simba nshaka gukora ibyo kubera yuko nshaka gushyira ikibazo cy'umuntu wese uko nshoboye izi nkumi murabona zari zigizwe abo ni bamwe muri bo muri kijya gihe murabona igihe cyose kugira kigira inkumi murabona agashashara umumarayika aje ku ishengero andikira umumarayika w'ishengero rya Efeso murabona rero mushitsa aha hanyuma inyuma yo kwandikira ishengero rya Efeso dusubira inyuma mu kubigereranya agashashara karamenwa usubwo nibwo buryo turiko turabizanamwo mu kugerageza kubibashikiriza byose umwami abishatse habaye iki ubwa mbere ibihe by'ishengero ibyo nibyo bikurikira ubutumwa ku bihe by'ishengero abantu bose ubu barabitahura murabona ubwa mbere twabonye ibihe by'ishengero tubona kayise twerekana inama z'inikaya n'inama zabaye imbere y'inikaya n'ibintu byose twashobora kubona muri kayise hanyuma dusanga ugusobanura neza ijambo byari bihuye na kayise hanyuma turabizana kugeza kuri uyu munsi muri Laodikiya kandi si ngombwa kugira kayise kivyo ibi biriko birigwa kayise ubu murabona ehengi ibyo hanyuma rero twerekanye ibizoba muri iki gihe rero tugaruke kudushashara hanyuma tumene ako gashashara imana iratwugururira kajya gashashara ibyo ni ikibi ni biki ubwa mbere hariho intumwa igihe cy'ishengero ikurikira ni udushashara ndwe rero turabona iborero yibonekeje mu gihe cy'indwi cy'ishengero ariko agashashara k'indwi nta na kimwe gahishura ibizakaba ko murabona kubera yuko ku mpera y'icyo gihe cy'ishengero ahategerezwa kuza ingabire y'ubuvugishwa izohishure ibi bintu murabona murabikurikira byiza rero ntimurabe ukuntu buri kamwe muri two dushashara hanyuma naraje hano n'ibyo bibazo bitatu byabajijwe Yesu Kristo niki ibyo bintu bizoba ryari aho hatazobibuye rigeretse kurindi ni ryari ibyo bizokugwaho ikigo cy'amadini ku isi hanyuma hagashyirwa ko ikindi murabona bizoba ryari kugendera ku ifaransi kwa Antikristo murabona hanyuma ni igiki cyagiye guhura nayo ijambo ijambo rigwanya ijambo hanyuma byacitse ikintu cya politiki n'ibindi byose nk'uko hagenda ugucumukura kw'ikimasa murabona icyo ni icya kabiri neza na neza ngaha kandi Yesu yarabivuze muri Mateyo 2:4 murabona hanyuma turamanuka tuvuye muri ibyo gushyika ku buriganya bw'abahindura ibintu umugabo gikoko yagiye guhura nayo ibyo nibyo byabaye hanyuma turamanuka ibikurikira ku gashashara ka kane igihe Antikristo abaye ikoraniro ry'ibintu byinshi akagira izina rupfu rero itegereze ibyo Yesu yavuze kandi azomuta mu miriro kandi yongeye yice n'abana biwe ubwo ni urupfu rutembagara abo ni abakoroti n'abakatolika bomi ikimenyetso cy'urupfu kuri buri umwe wo muri bo murabona we n'abana biwe bazorimbugwa rero asangwa wisunga idini ryawe byo babivugiye kure yaryo ubu nyene hanyuma bishyitse ku gashashara k'indwi Yesu ahagarara aho nyene amenye agashashara ka gatandatu ati ukwezi kuzohinduka amaraso umwijima n'ibintu byose ibi bintu ni ibizoba turaza ahanyene hejuru maze tukamena agashashara ka gatandatu agashashara ka gatandatu kamaze kumenwa aho twaciye duhindukirira hanyuma twerekana icyo kintu nyene aho rero twafashe ahantu hatatu mu byanditswe turahafatanya kugugushuka murabona itegerezaho Yesu yabivuze ku icyo gihe yugurura igitabo byari byarahishijwe ku isi ikiremwa hanyuma rero gushugwa ku uyu munsi ngaha kubishyiramo neza hariya gufataniriza hamwe ibyo bitatu kandi bitatu ni icabona rero ni ukuri ni ukuri rwose rero izo nkumi nziza ngaha ni zimwe zasinzira hanyuma rero umubiri wose ugizwe hamwe n'ujya mugwi ibyo biza kugira murabona kugira inkumi z'ubwenge kandi inkumi zidafise ubwenge nizo zatanguye rimwe hariya n'inkumi z'ubwenge Antikristo kandi nizo zigerageza kugura amavuta rero raba ngaha maze ubone ukungene bitunganye aho ugiye hose iyo mba ntushobora guhagarara ngaha nkavuga ibintu bishurigwa muri icyo cyumba ndababwiye byotuma muzungurigwa ariko twobikora gute mu gihe tudafise ibi byose hano hanyuma wewe mu buryo ubu cyanke buriya iyo ugiye kure y'abantu rero bitanga ngura guhishura amabanga rero ubona ibintu utubahuka kubwira abantu nabo kubera murabona hamwe twobikora boca batangura integuro ntoya hanyuma rero reka turabe ikiyingabire ntoya yo gukiza indwara yakoze ukungene yateye ukuzazanirwa mu ishengero umuntu wese yagize gushishimuka abantu bose bari bafise ibi kandi neza mu mutima wanje imana irazi ko ari ukuri nari nzi yuko atari byiza kuko yabimbwiye murabona ariko ni ibyigano by'ikinyoma kugira ngo abantu bate inzira gusa rero ibyo nibyo rero ariko murabona ntushobora kuvuga ibyo bintu byoba byiza kuruta ubyihojeje kandi muribuka ugukwegwa kwa gatatu yavuze ati ntihagire uwo ubwira ibyo navuze ko byari biki ni bangahe babyibuka nibyo mwibuke mpagaze hariya ngerageza kwinjiza umugozi mu gatoboroka kajya karato mwiyerekwa yavuze ati ntushobora kwigisha abana ba penekoti ibintu by'insigabwenge navuze nti ibi bizoba ugukwega kwa gatatu kandi bizomenyekana mfashijwe ku bw'ubuntu bw'imana rero turi neza mu gihe cy'iherezo ubu nta gihe kinini gisigaye ngo umutemerere wo guhongerwa ko uzocika urubanza mu gihe mubona ibi bintu byinjira n'aba bantu binjira byoba byiza ko namwe mwinjira asanga mutarinjira murabona rero bakoraniye ahantu hamwe mu ijoro murabona bisigura kandi ko birushirije kuba ibinezereza gusa ahantu ho mu ijoro namba by'ukuri mukoraniye muri kristo ni ikintu giteye ubwoba muhagaze hafi uriya mumarayika w'umwami mwibaza ko mwusemerera mukanavuza induru gusa ibyo ntabwo ari byo biratera ubwoba hamwe ukwanka gupfa murabona rero murabona hariho itandukaniro mu kunezeregwa gusa no gusimbagurika no kubwo akanyamuneza kandi ni byiza hamwe no gushika ku kintu nyacyo murabona aho niho hari ubwoba ni ikintu giteye ubwoba si uko utinya ko wazimiye ariko mu by'ukuri imbere y'ikiremwa cyo mu ijuru na mpwemu yera ubwayo ahagazaho rero bazoba ari igihe cy'umugeni abo nibo bazomugira murabona abasinziriye bose kandi ntidushobora tankeka kubona turasenga ubu kugira ngo uronse ugukira abantu biciye muri utu dutambara turyamitswe hano mu izina rya Yesu Kristo amen. Rero ni byiza ubu urakoze umuntu umwe yahonyoye ikintu kinaka abifata amajwi byinshi byayiremereye murabona ni byiza nimuhindure nimutore ibande hanyuma muhindure iyo bande maze mukure kuri yo ubu nimwitegereze rero ikibazo gikurikira
If Jesus is coming in the morning,
Bega abavuga butumwa bobandanye igikorwa cyabo muri iki gihe neza ibyo bashaka kuvuga by'ukuri nimuhindura ikintu namba Yesu azoza mu gatondo uvuga ubutumwa uno munsi nk'uko yoje mu myaka cumi uhereye ubu ariko ubeho nk'uko biza kuba muri iyi saha ntuzazanigwa ubu icyo ni cyo ndiko ndababurira murabona ntube ntuhindure na kimwe ariko namba uriko ukora ikintu kibi cyangwa ukora ikibi ihane murabona uhindukirira imana ubandanye igikorane cy'ivugabutumwa nk'uko gusa wabikora namba uriko urubaka inzu yubake Yesu azoze ejo aze asange ku gikorwa uri umwizigigwa namba uriko wubaka ishengero bandanye uryubake notuma nshira amahera yanjye mu kintu nk'icyo kurusha kuyasanganwa mu mufuko wanjye murabona rero gusa bandanya nk'ukuri umuntu wese aratahura ubu ubandanye neza kandi ubandanye neza nk'ukuri rero gusa ntuhagarike ntuguma atacyo ufise ukora gusa ubandanye neza gusa nk'uko uri ubandanye ukorera umwami rero nk'akarorero namba wahora ukorera umuntu hanyuma ukaba waramenye yuko hari hasigaye iminota 15 mbere yuko igihe kirangira yemwe uvuze uti hasigaye iminota 15 gusa kubwibyo no kwigiriye gusa hanyuma nicarira hasi zocigwa kwiteka kubwiyo minota 15 namba uri kuratera ingano teringano zawe uriko urimbura ibijumbu bandanye ubisorome uvuga uti yemwe nta numwe azobijya ibyo ntacyo bihindura ntacyo bisorome uko biri kose murabona ego nubandanye gusa nkuko uri narose ikete ryavuye ku muntu ujya munsi umuntu umwe yambariye yavuze ati yewe igihe kiri hafi gushira imirima ubu ntimuzokenera imfungurwa mubeshwaho nazo bivuye mu murima yavuze ati kuko iyi nganji y'imyaka 1000 igiye gutangura kandi ntimuzobikenera rero mubandanye kandi igihe cy'imibabaro kizotangura abana bawe batacunguwe bareke reka abana bagira imirima aho bashobora kwisumamo ariko mugurishe mwese imirima yanyu hanyuma canke ikintu nk'icyo kandi mari tujije navuze nti yo mana we namba nari kumenya ko yari kuze jo kandi nkaba ndi umurimyi noteragiye mu mirima yanje uno munsi neza namba yarangize umurimyi nzoguma neza ku gikorwa cyanje uko n'ukuri namba yangize umumekaniki akavugwa umuntu munaka yavuze ubuheruka yavuze ati umugenzi yaje hanyuma avuga ati mwene data urazi inkuru yavuze ati ngiye kuguha urufunguruzo rugira kabiri naguze imodoka nshasha yavuze ati ngiye kugura urufunguruzo rugira kabiri yabwiye umwungere wiwe yavuze ati ngiye kuguha urufunguruzo rugira kabiri kuko izamugwa rishobora kuba urazi kandi yavuze ati sinzozikenera kandi umwungere yaragiye kuyibura murabona yo ivyo biregereje sivyo ni vyiza ariko ubwo niko biri ntidutegerezwa kumera uko dutegerezwa kuba abakristo batumbereye bafise ubwenge bukwiye n'abahizi murabona aho nashinzwe kugira nkore kugeza ku munota wa nyuma ndafise akazi ko gukora kandi nzosanganya ubwizigirwa mu kibanza cy'akazi namba aje muri kino gitondo nshaka kuzaba mpagaze neza hano kuri arutari muvuga muti mwene data Branham namba yoje muri kino gitondo nuba yosotse hariya oya mugenzi iki ni igikorwa cyanje nzoba mpagaze hano neza na neza ndiko ndiyigisha igihe azozira mvuga ibintu nyine mvuga nuko igihe azozira nzogenda neza na neza njyane nawe murabona namba ndiko ndaririmba cyangwa ndiko ndarima ibijumbu nzoba ndiko ndarima n'inkomezi uko nshobora igihe azozira nzotora isuka maze njyanwe mwibuke mu mwaka wa yubire namba baba bariko bararimisha isuka baguma gusa barima baba bazi ko umwaka wa yubire wari gushika kumbure iminota cumiza gushika kumbure kandi inzamba izovuga mu mwaka wa yubire baguma bimba ico aricyo cyose baba ariko barakora ariko igihe inzamba yasamirana rero baca batanga inkero zabo hanyuma bakigira murabona nibyo guma gusa wimba gushikaho inzamba izovuga ni byiza ikibazo bijyanye n'ukumenwa mbega uko ikintu kinaka kirashika kirumvikana hano ikibazo bijyanye n'ukumenwa kw'agashashara ka gatanu Mose na Eliya bategerezwa gupfa ni gute kuri Enoki sindabizi murabibona jewe namba ntabizi nzokubwira ko ntabizi murabona sinzi inyishu zose bagenzi sinzi kandi namba ntabizi nzokubwira ko ntabizi namba ndabizi sinzobikubwira kugeza ndabimenye murabona ariko sindabizi naravyibajije ubwanje hari Enoki mbona Mose aza kandi Eliya agaruka hanyuma baricwa murabona ariko rero Enoki yazamuwe imbere y'igihe ndamaze kubyumvira no kubyibaza ubwanje rero iki ni gute kuri ibyo ariko rero iyi ni yo ndemesho nshobora kuvuga ni ubu ni mwitegereze Mose yakoreye Imana imyaka 40 arabona yari afise imyaka 120 ariko imyaka 20 imyaka 40 ya mbere cyatse kuvuga yari ko ahabwa inyigisho uko n'ukuri imyaka 40 ngwine ya kabiri Imana yariko irazimukuramwo hanyuma imyaka 40 ya gatatu yayikoreye Imana murabona ni byiza ariko Enoki yagenze imyaka 5 imbere y'Imana kandi yidogegwa murabona rero Mose agaruka gukora ikindi gihe we na Eliya rero ibyo sindabivuze ko ari ukuri murabona ndabibahaye nk'icyumviro murabona ariko kuvugana igice ki sindabizi sinshobora kubabwira ibyabaye hariya canke ikimana izokora ni irihe zina rizohabwa abantu bo mu byahishuriwe Yohana 3 ku murongo wa 12 sindabizi ego yavuze ati azobaha izina rishasha sindarizi icyo iryo zina riri murabona rizomenyekana kumbure igihe tuzoshika hariya ariko sinzi igari ryo ubu murabona azobikora murabona azobaha izina rishasha niryo bazi ubwabo murabona ubu mwene data Branham hoba hari icyanditswe kirekurira kurongora inyuma n'ukwahukana iki ni ingirakamaro kivuze kiti ngirakamaro yemwe iyo niyo mpamvu ntibyari bijyanye n'ibi uko nshobora kubona mwene data cyangwa umushikanzi uwo yoba ari wese nta gihari kiretse uwo mwubakanye apfuye kuko Bibiliya ivuga iti tumatana nabo mu gihe bakiriho murabona rero uko biri kose hoba hariho icyanditswe nicyo cyabajijwe nga hariho icyanditswe murabona hoba hari icyanditswe oya aho ngeza kumenya murabona ntacyo aho ngeza kumenya kuko Pawulo yavuze yuko ababiranye igihe umwe apfuye aho baba babohewe kurongora uwari we wese bashaka umwami ariko gushika icyo gihe ariko nimwitegereze mufate ibyo gushitsa urupfu rubatandukanije nibyo murabona waragize indahiro kuri ibyo murabona rero sinibaza ko gihari rero nimba gihari nihagira icyo uronka kandi kikaba ari icyo kuri yemwe ni byiza ariko ku bwanje ntacyo mbona ariko amavuta na vino ntugire icyo ubikora ko bisigura iki mu byahishuro Yohana 6 ku murongo wa 6 ni mwemu yera murabona ibyo twarabibonye kumbure umuntu munaka murazi yinjiye yacerewe gato y'igihe cy'ubwo butumwa bo yemwe mu zindi bande murabona amavuta na vino ntihagire icyo ubikora ko amavuta na vino bisigura iki amavuta nk'uko twabifashe mu kigereranyo asigura mwemu yera murabona vino ni n'amavuta birashigwa hamwe muri Bibiliya mu guhimbaza murabona kandi vino mu gihe dushira aho niho nakuye icyumviro kabura vino irakabura kandi vino mu kigereranyo cyayo ukabura ni uguhishurirwa rero nimwiyumvire gusa ni iki gikabura ishengero guhishurirwa murabona rero vino shasha yubaye mwitegereze rero amavuta na vino byagiye hamwe mu kimazi byagize hamwe guhimbaza kw'ishengero rero nimurabe bigereranywa hamwe bishingwa hamwe nimba mufise igitabo cy'isano cy'aya majambo mwitegereze hanyuma murabe ahantu hose vino n'amavuta byahurira mu guhimbaza nimba mufise kimwe mu cya Cruden yemwe birabaho rero nimwitegereze ibi ariko ubu murabona amavuta igihe cyose ni muhemu yera ibyo tubisanga muri Ezekiyeli kandi tubisanga no mu isezerano rya kera tubibona hose mu isezerano rishasha ni kuki turobanurira amavuta kuba gwayi turobanuza abagwayi amavuta kuko bigereranywa n'isuka rya muhemu yera hejuru yabo murabona kandi inkumi y'ubwenge yari ifise amavuta y'ikijuju nta mavuta yari ifise mwemu murabona rero ayo ni amavuta hanyuma rero vino nimba amavuta yerekana yerekana imana imana ni mwemu murabona imana ni ijambo ubwa mbere na mbere jambo yariho jambo yari imana jambo yambaye umubiri kandi uwo yari imana hanyuma rero nimba ijambo ubu yicaye ngaha mu buryo bw'umubiri vino imeze nk'amazi yuko canke ishurwa ishura iyo siguro y'ijambo ikabura uwizera murabona mana we bavuga gusa bati sinari bwigire ndabibona mana we imana ishimwe ibyo nibiki murabona ukabura murabona kubihishurwa sinari ndabizi gushika ejo bundi nicaye hariya urabona rero ibyo ni igiki amavuta na vino iyo yari ntiyagire icyo ubikora ko yari ugendera ku ifaransa y'agafyeri kandi aho hari mu minsi y'igihe cy'umwiza igihe cya gatatu cy'ishengero nitegereze kandi aho hari akantu gatoya kayo gusa kasigaye gatoya gusa ariko ntihagire icyo ubikora ko kandi ndizera nimba mutahura ibyo agashashara ka kane ku ibande muzobisanga ko twabisiguye mu buryo buramvuye cyane mu buryo buramvuye nako mwene data Branham mbega igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama n'igitabo cy'ubugingo ni igitabo kimwe by'ukuri murabona kuko niho hari abacunguwe bose mu gitabo murabona amazina yabo ari muvuga muti yemwe izina ryacu ishyirwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama mwene data Branham jewe nanditswe rirya joro oya ntiwanditswe oya ntiwanditswe wamenywe gusa ko riri hariya rirya joro cyari murabona kuko amazina yabo yanditswe isi itarabaho murabona nibyo byose ni igitabo kimwe murabona rero mwene data Branham mbega nibyo ko umuyuda wese yavutse kuva kristo amaze kuza azorokoka hanyuma ba bandi ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ni bande mbega nibo batoranirijwe kudomwa kw'ikimenyetso cya mwemu yera hanyuma ni ikihe gikorwa cyabo ni hafi ibibazo bitatu muri kimwe ngaha ariko ngiki cya mbere mbega ni ukuri yuko umuyuda wese yavutse kuri kristo aje ku isi ategerezwa kurokoka oya nta n'umwe azorokoka kiretse abo amazina yanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama isi itarabaho umuyuda cyangwa umunyamahanga murabona ni ibyo gusa icyo gitabo gifite ibanga kandi icyo gitabo kirabihishura ubu rero si izina ry'umwe wese ariko icyo ibanga ry'igitabo riri mu gihe ayo mazina ahamagarwa ubu rero mwabitahuye murabona igitabo ntikivuga giti rero rivali ategerezwa gucungurwa muri iki gihe cy'ishengero cyangwa ormaneville cyangwa uwo ari we wese oya ntikivuga ibyo kirerekana gusa ibanga kirahishura ibanga ry'uko bimeze ariko twebwe ubwacu kubw'ukwizera turabwizera ibyo ni byo navuze igajoro hari umuntu yavuze ati yemwe nta mpamvu mfise yo kugerageza mwene data Branham yavuze ko hazoba gusa umwe azova i Jeffersonville murabona rero murabona byerekana umugani ibyo si byo ibyo si byo hobaye ibihumbi by'abazocungurwa sinzi nifuza ko umwe wese muri bo yocungurwa murabona ariko sinzi ariko hari impamvu ushaka kubyizera nduyu umwe wizera uko nyine nawe nutabigira hazoba hari ikitagenda neza mu kwizera kwawe ntiwemere ibyo ukora ni gute ushobora kujya hari imbere y'urupfu mu gihe utazi neza yuko wacunguwe cyangwa utacunguwe murabona ni gute ushobora kuza ngaha hanyuma ubwire uyu muntu amugaye aryame ngaha inkoni zingamye uti ni ko uhoraho agize haguruka yesu kristo aragukijije ni gute ushobora guhagarika uwo mubiri uzingamye uryamye hariya upfuye kandi wapfuye aheza amasaha n'amasaha ukaba uryamye ngaho ukonje no gukomantara hanyuma uvuge uti ni kuhora hagize hagarara byiza utegerezwa kumenya ibyo uvuga ibyo ari byo urabona yemwe yavuze ati urupfu wararangije byose byose byararangiye yego ariko igihe ijambo ry'imana rihishuwe ukaba uzi yuko ari imana cyo gituma ibintu bihinduka nibyo rero yego abayuda si abayuda bose bazorokoka oya mugenzi ntibazorokoka bamwe gusa igihe avuga ku Muyuda umuyuda nk'izina gusa bahawe maze gusohoka ndizera Nebukadineza hariya niwe yatanguye kubatiza umuyuda kubera umuryango wa Yuda wajanywe hariya hanyuma bahabwa izina ry'umuyuda rero nk'uko bari bavuye Yudaya hanyuma bahabwa izina ry'umuyuda ariko rero Isirayeli baratandukanye Isirayeli n'umuyuda bose hamwe baratandukanye umuyuda wese umwisirayeli murabona oya we ni umuyuda gusa ariko rero Isirayeli Paulo ntiyigeze avuga ko abayuda bose bazokizwa yavuze ati Isirayeli yose izokizwa kuki izina rya Isirayeli iryo zina ni izina ry'ugucungurwa uhereye ku ntango murabona kandi Isirayeli yose izokizwa ariko si abayuda bose bo ni idini ry'abayuda bazokizwa murabona gusa nk'abanyamahanga hazobaho ibihumbi n'ibihumbi by'abantu cyo kuri miliyoni muri ayo madini kandi yitwa ya Kristo ishengero rya Kristo hamwe n'amazina nk'ayo ibyo nta kintu na kimwe bisigura ibyo ntibisigura ko bazokizwa abantu bavuga bati rero mutegerezwa kuba abiri cyanke rya dini rinaka n'izina ryawe ritari mu gitabo cyacu warazimiye rero ni umugwi witandukanije murabona hari inzira imwe yonyine mushobora gukirizwamo kandi iyo ni ntibipfa kukugomba k'umuntu cyane kugushimika kwiwe we ariko biva ku Mana igira ikigongwe kandi Imana kubwo kumenya kwayo kuva kera yatoranije ishengero kubw'icyubahiro cyayo kandi abo ni bajya bakijijwe ukuri rero ukwizera kwawe gushinge inanga ngaho muvuga muti rero ukwizera kwanje gushinzwe inanga hano hanyuma murabe ni ubwoko ki bw'ubuzima ubayemo murabona ukwiriye hajya inanga yawe imeze nabi wayishinze ku musenyi aho kuyishinga ku rutare umupfunda wa mbere uzoyita kure muri ijambo rihishe ugwe mu kintu kinaka ishengero ryanjye ntigishe ibyo byerekana neza rero yuko utashinze inanga ku rutare wari mu musenyi uko ni ukuri rero ubu murabona rero none bajya 144 ni bamwe batoranijwe ego mugenzi abo ni Isirayeli yo muri mpwemu mwiyumvire gusa hazobaho imiliyoni yabo hajya sinzi abari hari yuko bangana ubu nibaza yuko ari umugwi wose ariko si bose bazokizwa ngo nuko bari iYudaya murabona mwoba muzi bangahe bari hari yubu sinzi ariko kumbure ariko inyuma yuko guhamwa guhambaye maze kwibonekeza bariko bakoranira hamwe murazi ndafise bande yabo aho nja nayo iburengero gushika kuri rimwe mu mashengero y'isezerano gusa ni rya kera yo ndibagiye rero ryatanguje bafise hariya epfo muri Afrika Dutch Reform ni ishengero rya Dutch Reform gisezerano rero nimba hari uwariwe wese muri mwebwe yicaye ngaha ndababwira igituma muracyari ko murafata katekisimu ya kera ya Hennebel kandi niyo mpamvu mukiri muracyari Dutch Reform rero mutegerezwa kwisiga n'izina ry'Ikinyamerika icyo nicyo kintu kiri inyuma yaryo kuko muri iki muracyigishirizwa muri ya katekisimu ya Heidelberg ya kera mubaze umwungere wanyu nimba ibyo ari ukuri murabona rero ubu mwitegereze ibi 144 ni bajya batoranijwe gushika ku kigodo cya mpwemu yera ego mugenzi uko ni ukuri cyane ni byiza ubu nimba hariho uwo ari we wese ubu nimba ntabihishuye uko mubishaka yemwe birashoboka ndashobora kwihenda murabona ariko aha niho ngeza kumenya murabona uku niko nshoboye kumenya mwene Data Branham nk'uko mwigishije cyanke ni ku rubyaro rw'inzoka sinatahuye kino kimwe cyanditse ni urubyaro rw'inzoka inondwi mbega byoba ari byiza kubaza kino kibazo abagenzi banje baransabye gusigura itanguriro kane ku murongo wa mbere kandi sindabishobora none washobora kumfasha ni igihushane cy'ikigwa ariko uko biri kose ndagerageza uko nshoboye kose bw'imfashanyo y'imana mureke rero turabe mureke ndabivuge neza gatoya gusa nibaza yuko ari hamwe yavuga ati naronse umwana avuye kuhuraho ndizera yuko ariko biri nibaza ko eva yavuze uko hariya ndabisuzuma kugira ngo ndabyemeze neza kuko navuze ubuheruke ndwi mu gishingo cy'amajandwe mu gishingo cy'ibihumbi ndwi rero birambuza amahoro murabona kandi mutegerezwa kuba muraba kandi umwansi ku ruhande rwose kandi mwebwe muratahura ibyo murabona ego n'ibyo kandi uwo mugabo abana na eva umugore wiwe nuko asaminda abyara kayini aravuga ati ndose umuhungu kubw'uhoraho rero ndakwishura gusa ikibazo mwene data cyangwa mushiki wacu kandi rero mwibuke si ukugutegurira ko oya ariko ndagerageza kugufasha urabona ndagukunda kandi ndakunda umuntu waba yashaka guharira kuri cyo ariko sinibaza ko uyu muntu ashaka guharira bavuze bati fasha murabona kuko abantu barabyizera ariko ntibashyizweho bihagije namuhemuyera kumenya icyo bubwira umuntu yakibabaza rero ariko aravuga ngaha icyo kibazo aricyo atankeka bavuga bati eva yavuze ko yaronse umwana kubw'uhoraho ni gute mukubaza yuko ubuzima bwoshobora kuza butavuye kuhoraho bwaba bwiza cyangwa bubi ninde yatumye yuda isikariyoti ku isi mubwira ibyo bibiliya ivuga ko yavutse ari umwana wo kurandurwa mubabaze icyo gusa mumere nk'agakoko mu ndimu murabona rero murabona ntibashobora n'ibyo mwitegereze rero nimba mushaka kwifata ukundi kuntu murabe eva yavuze ngaha namba mushaka gusuzuma iyi mvugo yakoresheje ngaha mu gihe handitswe mu buryo bihishijwe abanyabwenge n'abahanga eva ngaha ukungere byigishwa yuko yaronse umwana w'umuhungu kubw'uhoraho kandi niwe muhungu kandi nashobora kubikora murabona rero murabe ngaha nimba mushaka kwitegereza ibyo naronse umwana w'umuhungu kubw'uhoraho murabona ntushobora kubigira byumvikane cyangwa itegerezwa kuba isiguro yaryo nyayo murabona ego mugenzi oya mugenzi nimba ibyo rero muhemu kandi igihe cyose dukurikira kamere y'umubyeyi wacu murabizi muraba umwana kamere rero adamu yari umwana w'imana eva yari umukobwa w'imana nibyo ikintu cya mbere cyo kurema kw'imana kudashobora kugira n'agace na gatoya ikibi ahariho hose kuri byo ikibi nticyari kinazwi rero kuko kayini yari umubeshi umwicanyi n'ikindi kintu cyose ibyo byavuye he gusa nibaze icyo kibazo ubwo ni urubyaro rw'inzoka murabona biriya bivuga uko murabe urubyaro rwiwe kurandanya muri bo haba isi ni iyande mugwanize ninde ayiganza mugwanize nibyo neza na neza umugwanizi aganza isi yabwiye yesu avuga ati itegereze ingene isi ari nziza icyubahiro cyose nzoyiguha ni wansenga murabona niwe ayiganza rero niwe nyine yo rero murabe abana biwe ni abanyabwenge abana b'umu gwanizi cyanke mufate abana ba Kayini nimba mushaka hanyuma mumanuke mu sekuruza hanyuma murasanga yuko bari abantu baciye ubwenge umwe wese muri bo ariko rero igihe yishe Abeli hanyuma Imana yamuhaye Seti cyari ikigereranyo cy'umugororotsi ucungura kuba uwapfuye hanyuma akaba muzima kandi kuva icyo gihe rero murabe si kuba mu rubyaro rwa mbere rusanzwe barapfuye rero mwugurure ibyiyumviro byanyu murabona urubyaro rwa mbere rw'umubyaro rusanzwe mwiza gusa usanzwe byerekana ishengero rya kino gihe Abeli kugira ngo azigame urwo rubyaro rushobora kubandanya uwo yarapfuye kugira uwundi ashobore kugaragara murabona rero utegerezwa kuba ari ukuvuka ubugira kandi murabitahura ni byiza gusa ni kugira ngo mubitahure murabona murabona ngivyo ni ikigereranyo gitunganye rero n'umuntu asanzwe yapfutse kuri Adam se yerekana uko gushaka kuba ubusanzwe ntibizokunda umuntu asanzwe nashobora gutahura ibintu by'Imana rero hariho umuntu yaje asanzwe maze arapa mu buryo bwo kubishumbusha ubugira kandi byerekanwa n'urupfu rwaberi no kumuhindura na Seti kandi mwitegereza ubwo bwoko bw'abantu bari ubuhe rero iryamuhemu yaje ivuye kuri we abantu baciye bugufi abarimyi abongere mwitegereze icyaje kivuye mu bwenge bw'isi ngaha abantu b'abanyabwenge abubatsi kandi bakora ibyuma n'ubwoko bwose bw'ubwenge buteye imbere n'ibindi murabaho bashitse bari hariya kandi Imana yarabaho ndetse bose kandi yakijije abaciye bugufi Yesu ntiyavuze muri Mateyo 5 ati abatekereza bazora gwisi rero ego ntimugire ingorane ntacu bafise bavuga murabona ntibizera ko yari umuhungu wa Kayini ariko turafise bande kuri ibyo namba wo kwifuza kumumbiriza ibisiguro ido n'ido murabona oya mugenzi kandi nabonye ijya nkuru bashitse mu kinyamakuru hariya yavuga ko ubumenyi bugiye kuzokongerekana yuko Eva atigeze ajya pome na gatoya yari ye icamwa bita abricot murabona ndafise icyo kinyamakuru hari iwanje muri uyu mwanya murabona yari icamwa bita abricot abantu bashobora kugeza hehe kugeza hehe n'icyo nyine cy'ingiro cy'umubiri murabona rero mu by'ukuri Mose ntiyigeze ajya mu kamazi yajabutse aciye mu kiyaga cy'amarenga yajabukishije Isirayeli ku mpera y'ikiyaga cyapfuye hari umuganda w'amarenga hari ikiyaga cyose cy'amarenga ahantu hari higeze kuba amazi kandi yari yarahavuye Mose yafashe inzira ya hafi yarazungurutse acariya kandi amashengero orthodox yarabyemeye mwarabibonye amashengero orthodox yarabyemeye yuko byari byo yo muntu we ntushobora kubona ugera ubuto gw'inzoka ugira ati Kristo ni ikintu cyose kiri neza hari yatankeka ego mugenzi mwene data Branham ndagusabye usengere mutoya wanje yemwe ujya n'umutwaro w'amasengesho ndabibonye sengera umwuzukuru wanje mutoya w'umuhungu aragwaye cyane afise nuru n'umururumbo ari muri Riverview Hotel. Nami Yesu uyu muntu mukuru wangaha ntigeze yandika bijya kubusa yabonye ko wanabohoye agahungu gatoya kari kagwaye mu makonyera rijya joro ariko uri ya mana ihambaye kandi turagusenze kugira ngo aya gahungu gatoya mu izina rya Yesu Kristo ni gakire amina igihe umuntu kanaka yanditse ikintu cyari cyo cyose si ibyo busa bafise uko ubyo byoba byumvikana ko byiyoroheje kuri twebwe gute nuko kingana ariko hari ikintu kinaka inyuma yacu murabona urya mupfasoni akagahungu ikintu kinaka mbega ni Eliya aza kubwira ubutumwa abayuda urya muntu nyene yabaye ku isi canke izoba ari impwemu ya Eliya mu muntu kanaka ubu ivyo ntinya kubivuga sindabizi murabona reka nsubire ndabisome mbega ni Eliya aza kubwira ubutumwa abayuda yo ego urya muntu nyene yabaye ku isi canke izoba ari impwemu ya Eliya mu muntu kanaka rero iyo mba nashobora kubyishura neza noshobora kubabwira ibyerekeye Enoki murabona ariko sinshobora kubikora murabona ikintu cyonyine nzi ni gusa ibyanditswe bivuga ikizoba kandi rero gitegerezwa kuba ko ubumva ubureka ndabivuge gutya kandi nizeye ko ibande ko bene data ku mabande bazobitahura numva no kwizera ko bazoba abantu basizwe n'impwemu yabo kuko murabona yavuze ati sivyo kuri Eliya kuri Elisa sivyo ko impwemu ya Eliya iri kuri Elisa murabona impwemu ya Eliya kandi yakoze neza nk'ibyo Eliya yakoze murabona rero ariko sinshobora kuvuga ko ibyo ari ukuri sindabizi murabona ndi umwizigirwa kuri mwebwe sindabizi mwene data Branham ndagusabye wonyishurira kino kimwe ku mubatizo Matayo 2:8 ku murongo wa 19 yigisha data mwana na mpwemu yera kandi Petero mu byakozwe n'intumwa 2 ku murongo wa 38 mu izina ry'umwami Yesu uku guhinduka kwaje ryari ku byakozwe n'intumwa kandi jewe nizeye umwami Yesu yemwe mwene data cyangwa mushikange wabyanditse wese nta naguhindukira kwabayeho murabona kandi Petero yakoze neza na neza ibyo Yesu yavuze gukora ubu namba umuntu kanaka aje maze akavuga ati kuresha kuresha amatazirano ya data mwana na mpwemu yera bakoze ibyo Petero yavuze ngo ntibakore bahakanye iby'Imana yavuze ngo ntibakore murabona rero Yesu yavuze yuko turajya gufata gusa akantu gatoya aho nshaka gusa kwerekana ikintu kimwe ngaha ntawe uraba namba ndi ngaha umuntu ugiye gushyira ibipande bitatu by'ibintu ngaha iki ni data iki ni umwana iki ni mpwemu yera nk'uko abanyabutatu babyizera bizera ko ari abantu batatu batandukanye bizera ibyo murabona yemwe rero ubureka kandi rero muri Matayo 2:8 ku murongo wa 19 Yesu yavuze ati mugende mu isi yose kandi muvuge ubutumwa bwiza ku byaremwe byose oya mumbabarire ndiko ndavuga ibyakozwe n'intumwa ubu canke ni ibyakozwe n'intumwa 2 ndibaza oya ni Luka 2:4 ku murongo wa 49 ndiko ndavuga yavuze reka ndabisome reka rero ndaja kubibona murabona kandi kuko wa munsi navuze yuko igihe nshaka kumenya neza ko nabivuze neza ndazi umutwe w'ijambo w'ibyo muri ko muravuga hariya ariko nshaka kuvuga neza ibyo yavuze reka dutangurire ku murongo wa 16 w'igice cya 29 rero mu gihe babandi 11 bari bicaye ku meza maze babigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye bamubonye baramusenga ariko bamwe barakekeranya Yesu arabegera arababwira ati ububasha bwose mu ijuru no mu isi narabuhawe jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi none ubushobozi bw'Imana buri hehe mbega Imana iri hehe namwe ubushobozi bwose bwo mu ijuru ubushobozi bwose bwo mu isi bwaratanzwe none Imana iri hehe nguriya murabona niwe ariko avugana namwe ni byiza cyane nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'irya Mwami ubu gutahura kw'abanyabutatu nk'ibyo ndakubatije mu izina rya Data mu izina ry'umwana mu izina rya Mwami yera ibyo nta nubwo biri mu byanditswe byera murabona yavuze ati mubatizwe mu izina rya Data n'iry'umwana n'irya no guhishura izina imbere y'umwe wese izina rimwe murabe ngaha ntiyavuze mubabatize mu mazina izina rimwe mu izina rya Data umwana na mpwemu yera murabona ubu ndashaka kubabaza mbega data ni izina mbega umwana ni izina ba data bari ngaha ni bangahe ni bande muri mwebwe ahamagarwa data abana bari ngaha ni bangahe abantu bari ngaha ni bangahe murabona yemwe ni nde muri mwebwe ahamagarwa data umwana cyane umuntu murabona nk'uko umugore yavuze igihe kimwe yavuze ati mwene data Branham mpwemu yera ni izina navuze nti yego mugenzi ndi umuntu ariko izina ryanjye si umuntu ndi umuntu murabona izina ryanjye ni William Branham ariko ndi umuntu mpwemu yera ni umuntu icyo nicyo ari si izina ni itazirano ry'umuntu w'Imana murabona ni itazirano ry'umuntu agize Imana icyari ubu namba yavuze ati nuko mugende kandi mwigisha amahanga yose mubatiza mu izina rya Data n'Umwana na mpwemu yera atari mu izina rya data ni izina ry'umwana izina rya muhimu yera cyane atari mu mazina ya data n'umwana muhimu yera ariko ni izina rya data umwana na muhimu yera kandi namba data umwana na muhimu yera atari izina none ni ivyerekeye iki tuvuge ko ryoba izina rero ni irihe ushaka guhamagara umwe muri bo mu izina ni irihe zina namba ushaka guhamagara itazirano izina rero ni irihe zina ni irihe rita ni irihe tazirano ukoresha mu kubatiza data cyangwa umwana ni rudende murabona ubu tuzingurure ngaha kandi kijya ni igitabo cya nyuma cya Matayo nkuko namba ndabisigura namba musomye inkuru y'urukundo kandi vuga iti Yohani na Maria babayeho banezerewe nyuma murabona nukubera mutazi Yohani na Maria abaribo subira inyuma ku ntango y'inkuru yanyu mubone Yohani na Maria abaribo murabona rero nivyo muri ko murakora ngaha muri Matayo muri ko murasoma gusa igice cyanyuma cyabyo subira inyuma ku ntango ya Matayo maze musome ivyo nkuru yariyo kigani igice cyanyuma cha Matayo ni imirongo ya nyuma ni nkaho mwotori gitabu hanyuma mukavuga muti John na Mary babayeho neza ibihe bidashira uwo yari John Jones na Mary Kanaka uwo yari John Henry kandi yari Kanaka uyu ni John umuntu hamwe na Kanaka oya murabimenya murabona ikintu cyonyine cyo gukora kugira ngo mubyemeze ni gusubira mu gitabo ukagisoma murabona ntushobora gutora igice ngaha gutegerezwa gushyira ibintu byose hamwe kugira ngo muronke ishusho rero subira muri Matayo igice cya mbere kandi haragenda maze hagatana ibisekuruza mubandanije igice cya mbere rero birashika hepfo umurwa cy'umwami hama akavuga hati kuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya ibyo ni byo rero ndashaka kubabaza ikintu rero subira mwumvirize mwebwe mubivuge uyu ni nde imana rero uyu ni uyuhe umwana ni byiza rero turabibona ubu rero mwavuze ko uyu ari nde imana nde mwemu yera ni byiza rero ni byiza ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya nyina Maria yarakowe na Yosefu wataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri none nagira ngo mwavuze ko imana yari se rero hano hari ikitagenda neza ntashobora kugira base babiri ibyo murabizi murabona rero hari ikitagenda neza none ninde muri aba bagabo namba ari abantu batatu ninde muri bo ari se ibiri vuga ngaha mu buryo bugaragara bamubona afise inda yavuye kuri mpemu yera imana data nta ruhara yari ibifisemo kandi Yesu yavuze ko imana yari se kandi turazi ko imana ari se rero afise base babiri rero ni ikibyara kuko biri kose rero murabona aho bibashikana rero ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yiyumvira kumubengera mu mwisho akibyiyumvira mwibuke yari umuntu mwiza rero kandi ukuboko k'umwami ni ukuboko k'ubuntu abatoranijwe barabitahura murabona akivyiyumvira umumarayika w'umwami imana amwerekera mu nzozi muriko murakurikira muri bibiliya zanyu ni byiza aramubarira ati Yosefu umwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya imana data noba nabisomye nabi kuraniro ego nabisomye nabi kuko atwaye inda ya ntawe bihuriye n'imana data ni muhimu yera kandi ubu turazi ko imana yari se nibyo none iki muhimu yera ni muhimu w'imana cankeka ubu mwabitahuye murabona imana data na muhimu yera umuntu umwe canke yari afise base babiri hanyuma rero musenga umuntu bwoko ki ni ubuhe bwoko bw'Imana mufise ubu murabona murabona imana mpuhe muyera ni imana data ni mpuhe imwe rudende azovyara umwana w'umuhungu uyu muntu hano nawe azumwite gute uzumwite rero mwibuke umwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe kubw'ibyaha byabo ivyo byose byabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kuwavugishwa nawe biboneke ngo raba inkumi zotwarinda ibyara umwana w'umuhungu bazomwita Emmanuel risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Izina ry'Imana nirihe? Izina rya Data mwana mwemu yera nirihe? Bibiliya yavuze ko Yesu ariryo zina ryiwe. Rero umugenzi nga yagerageje kubiharira ko igihe kimwe aha mu rusengero yavuze ati mwene Data Branham yarunze uko ahunga ibindi byose ariko ibi ntaho abihongera. Yavuze ati hano herekana abantu batatu batandukanye neza na neza mu buryo butunganye. Ati Matayo igice cya gatatu aha Yohana yari ahagaze avuga ubutumwa ehe umwami araje yegera ngo abatizwe yinjiye mu mazi abatizwa na Yohana asubira inyuma ava mu mazi hanyuma ati maze ijuru riroguruka hanyuma avuga ati abona mpuhe w'Imana amanuka asa n'inuma amugwa ko bunorera ijwi riva mu ijuru rite uyu niwe mwana wanje nkunda. Aka abantu batatu batandukanye icyarimwe yo mana we ego ivyo byerekana gusa ko abantu badafise umubatizo kandi batahamagariwe igikorwa cya cy'Imana ataco bafise bakora kuri arutari. Ibyo nibyo no nshobora gufata uwo muntu ubu Imana ifashije nkamuhambirira kwipfundo ryo tuma umutwe wiwumeneka. Raba ibyo ntacu bimbwiye ntabwo sinshaka kuvuga jewe ibyo ntibyumvikana neza mbabarira sinshaka kuvuga uko mwami sinabishaka ubu namwumvise ampamagarika kuri ibyo murabona rero sinshaka kubivuga muri ubwo buryo. Ndasabye imbabazi nizera ko mwemu yera ashobora guhishura uwo muntu ibanga rinaka ibyo byumvikana neza kuruta niko kuringaniza igicurarangisho mu gihe ukoze nabi kandi urashobora kubyumva nk'umukristo ko wavuze nabi yabikunze. Murabona ariko ndishimye murabona sindi mu ishusho namba jewe gusa nta nubwo nshaka kuba jewe ubwanje cyangwa ikintu na kimwe we gusa reka akore igikorwa niwe atunganya amajwi inzamba nta jwi igira ijwi riri inyuma yayo niryo risohora ijwi. Rero raba hano umugabo yasobanuye nabi ijambo murabona ibuka byashijwe abanyabwenge n'abahanga bishure bizoya. Rero aha ni wa muntu umwe Yesu Kristo ahagaze ku isi rero amajuru atankeka hano hari ibi irere hejuru rero itegeretse kandi Yohana ashinga intahe. Rero uwo muntu yavuze ati aha ni Imana Data kandi ngaha ni Imana mpuhemu yera nkinuma hanyuma ngaha ni Imana mwana bitanga abantu batatu sibyo. Yohana yari ahagaze aha yaraje ukuntu yari umwagazi w'intama. Yohana yavuze ati ndashinga intahe mbona mpuhemu w'Imana nk'umwagazi w'intama ngiyo Imana mpuhemu nk'inuma niko nashaka kuvuga. Rero ni kimwe nk'icyo navuze ijoro rimwe murabonaho kuba amajanendwe murabona mpuhemu w'Imana uyu yari umwagazi w'intama nga kandi mpuhemu w'Imana inuma yari Imana mpuhemu w'Imana manuka ava mu ijoro unorera ijwi riva mu ijoro rite uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi murabona uwo niwe none izina ryiwe ryari he atankeka murabona. Rero kuvyerekeye inyigisho z'ubutatu z'uko hari imana zitatu zitandukanye ubwo ni ubupagani ibyo ntibyigeze byigishwa muri Bibiliya ntibyigeze byigishwa mu butumwa bw'intambwe ariko byemejwe mu bwakurikiye ari uwo Antikristo. Maze umuntu uwo ari we wese ushaka umunyeto ushya wese ibyo ntibyigeze biza byaciye mu nyigisho z'abanikolayite gusa. Ibyo niyo mpamvu byanazanye na Martin Luther nicyo gituma byabandanije kuri John Wesley hama bitera kwisuka mu bapentekote. igihe abapentekote basohoka barunze umugwi waba Yesu gusa rero ibyo ni bibi ubugira kandi ni gute Yesu ashobora kuba se wiwe murabona rero ibyo biravuye mu nzira ariko ategerezwa kuza igihe cy'inkukuma murabona nicyo gihe azashyira ku murongo amabanga yose murabona data mwana na mpwemu yera ni icyubahiro cy'umwami Yesu Kristo utegereze mose uko ari batatu Matayo yavuze ati data mwana mpwemu yera Petero yavuze ati umwami Yesu Kristo data ninde uhoraho yabariye umwami wanje ati icara iburyo bwanje nibyo data mwana Yesu na mpwemu yera Logos yavuye mu Mana, data mwana mpwemu yera ni ibyubahiro by'umuntu w'Imana bigaragaza mu buryo butatu butandukanye cyane ibigize Imana ubwayo bitatu kandi kugira ngo byumvikane neza ku muntu atozumva nk'ibikorwa bitatu by'Imana imwe by'ukuri ni ibintu bitatu bigize Imana imwe Imana ikora mu bintu bitatu bitandukanye mu kuba data mu kuba umwana mu kubwiriza bwa mwe muyera Imana itunganye muri gatatu muri ibuka igiharuro cya Antikristo kane murabona Imana data mwana na mpwemu yera neza na neza ni umwami Yesu Kristo iyo mubatizwa mu izina rya Yesu gusa ibyo ni bibi ibyo gusa kubatije mu izina rya Yesu ibyo ni bibi rwose ndazi ba Yesu benshi yemwe ibihugu by'abaratini buzuyemo ba Yesu ariko uyu ni umwami Yesu Kristo bivugwa neza uwo ari we hari ba Branamu benshi namba mushaka kuvuga ibinyerekeye ku giti cyanje ariko ndi William Marion Branham umwe uwo ni jewe ariko hariho abandi benshi ba William Branham n'abandi bandi hirya no hino ariko uyu ni umuhamagaro neza na neza w'umuntu umwe umwami Yesu Kristo murabona wasizwe hari gusa umwe muri bo rero nibyo nibyo kubyiyo byo namba mushaka kubimenya ni mwandiki kete cyangwa ikintu kinaka cyangwa ikintu igihe nzoba ndi ku bindi bibazo nshaka kugerageza kwishura ibi rero ndashobora kubona namba bishoboka gusengera aba bantu bamwe bamwe bagwaye bariko barababara Mwene data Branham nimba iki kibazo kidakwiriye kidafite ikibanza ntucishure ibyo ni byiza ndabikunda ni abahe abahe bana bazozamugwa namba hari batoya urakoze ntibigera bandika izina ryabo ubu namba mutajyanditse ntibikenewe ariko raba Igihe Imana yashyira izina mu gitabo cy'umugingo cy'umwagazi w'intama w'Imana imbere y'uko isi ibaho nta kintu mu isi gishobora kurihanagura kuko ryanditswe na wino y'amaraso ya Kristo yaba munini gutya munini kuriya cyangwa munini kuriya cyangwa uko ariko kose yoba azogenda cyo kimwe murabona abana bose ishengere ryose ikintu cyose hariya Imana kubwo kumenya mbere kwayo abo ni tuzi muvuze muti mwene data Branham urashobora kwerekana ko aho ariho uri oya mugenzi sishobora kubyerekana Imana ishobora kunkoresha nk'igikoresho cy'ikindi kintu kinaka kandi ikagukoresha muri ubwo buryo nyine ariko ndizeye kandi kubw'ukwizera ko nakijijwe si kubw'umumenyi nakijijwe ni kubw'ukwizera ni muri ubwo buryo wakijijwe ni muri ubwo buryo twese twakijijwe ariko mwibuke Imana ntigira itanguriro n'iherezo murabyizeye Imana ntigira itanguriro n'iherezo yemwe kutagira itanguriro n'iherezo bigira kandi rero izi ibintu byose murabyize omniscience bisigura ko izi ibintu byose ntibishobora kuba izi ibintu byose itari itagira itanguriro n'iherezo murabona nta kintu kigeze kubaho itazi irazi isazi yose yigeze kubaho mu isi n'inshuro yokubise ingohe ishashara yotanze n'ibingana iki cyose hamwe tutanze yari umunsi uguhema kose uzohema nawe uzoshitsa mu mahaha yawe uko niko utagira itanguriro n'iherezo namba itagira itanguriro n'iherezo ibyo bituma imenya byose ibyo nibyo kandi namba izi byose ibyo bituma ibera hose icyarimwe kuko izi gusa neza na neza umunota isaha igihe kubice hafi 55 by'umusegonde gihe ibyo biza gushika murabona muratahura ubu rero isi izi byose kandi niyo mpamvu ifite ububasha bwose izi bintu byose kandi ishoboye gukora byose ubureka turabe rero kandi abana bose abo Imana umwe wese uwo Imana igihe abo ubu mwibuke igihe Yesu yari bibiri ivuga iti rero turazi ko Yesu yishwe nko mu mwaka wa 33 nyuma y'ivuka ryiwe ibyo nibyo hafi hari hafi hagati y'umwaka ndibaza wa 33 nyuma y'ivuka ryiwe rero ariko bibiri ivuga ko yishwe imbere y'ukuremwa kw'isi kandi izina ryawe igihe ikanyuze umwagazi w'intama w'imana umwagazi w'intama w'imana wicwa ngo ucumure iki gitabo iki ni ikintu gihambaye ubu gishobora gutuma kabugwa nitegereze igihe umwagazi w'intama w'imana ubu mwibuke birivuga ko igitabo cy'umugabo cy'umwagazi w'intama w'imana cyanditswe imbere y'uko isi ibaho kandi izina ryawe ryashyizwe ryari mu gitabo igihe umwagazi w'intama w'imana wishwe imbere y'uko isi ibaho ngo acungure izina ryose ryari ryanditswe muri icyo gitabo murabona mwabitahuye ubu nta kimwe kidafise urutonde biriko bikora gusa neza na neza nk'isaha nini y'imana murabona nk'inshinge z'isaha zizunguruka hirya no hino izina ryawe ryashyizwemo hariya imbere y'uko isi ibaho igihe umwagazi w'intama w'imana wari wishwe ngo ucungure abari muri cyo gitabo kandi ubu araje hanyuma afata icyo gitabo gusaba abo yacunguye sinshaka gutangira hariya ntituza kwigara twishyura iki kibazo no umunsi ni byiza ikibazo mbega ikuzimu ni ikiyaga cy'umuriro n'ibizuku nicyo kimwe oya ikuzimu hasobanura muri bibiliya ndizera ubu hariho abanyabwenge bicaye hano kandi ndashaka kubaha icyubahiro mwene data Iverson yicaye hano na mwene data Violin na benshi muri bene data bari ibyo kuri abanyetolojiya ijambo risigura hades risigura imva ibyo nibyo ni ijambo ry'ikigiriki risigura imva ariko ikiyaga cy'umuriro ni ikindi kintu kuko mu byahishura Yohana byompi kuzimu na byose byatawe mu kiyaga cy'umuriro murabona ni byiza ubureka turabe namba bitari uko none ikiyaga cy'umuriro ni kuzimu nibyo bitazoshira oya mugenzi nta kintu icyari cyo cyose cyari mu gita kizobaho ibintu bidashira oya nta kintu icyari cyo cyose cyaremwe niyo mpamvu ntihashobora kubaho ikuzimu ku bintu bidashira namba hari umuntu yobabwira ko mugiye gushya mu kuzimu gushyira mu kuzimu ku bihe bidashira shaka icyanditso cyabyo murabona nta kintu nk'icyo kibaho ikuzimu haremewe satani n'abamarayika biwe antikristo n'abantu biwe uwo yari satani agaragaye umubiri yaremewe ibyo kurimbugwa kandi ikintu icyo ari cyo cyose ikintu icyo ari cyo cyose hari gusa ikintu kimwe gusa muri mu bihari byose isi yose n'ikintu cyose kindi hari ikintu kimwe gifite ubugingo budashira rero ni Imana imbere y'uko haba akantu gatoya bita atome cyangwa gatoya kurusha kitwa elektro cyangwa imbere y'uko haba umuco ku isi elektro cyangwa cyari cyo cyose yari Imana yari umuremyi kandi niyo nzira yonyine ushobora kubaho ibintu bidashira ni ukwakira ubugingo budashira ijambo ry'igiriki nk'ibyo nibaza ko ari zo nibyo zo kandi rero ubwo bugingo Imana irabuguha nka data so wawe yaguhaye ubuzima bwiwe buciye mu ndagano y'ubukwe hamwe na nyoko kandi we ku bw'ibyo aguha umunezero utuma utanga umunezero guha ubuzima umwana, kandi nuko Imana yakoze umunezero guha ubugingo bwiwe umwana. Murabona kandi uhinduka igice kiwe ni ukuvuga zoe ubugingo nyene bw'Imana. Ndabaha ubugingo budashira, nzo bazura ku munsi wa nyuma. Icyo ni ikintu cyonyine mufise ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo budashira buraza umubiri wabo, kandi butegerezwa kuzuka. Uwo utegerezwa ntibishobora ko buguma hariya, nk'uko mwemu wa Kristo yazunguruka hejuru y'umubiri, mwemu y'Imana hejuru ya Kristo, kandi ujya munsi uhambaye yarazi ko azozuka ubugira, kandi niko biri kubera mu mibiri yabo. Ubu mwibuke Yesu igihe yapfa yagiye ikuzimu, kuko yategerezwa kujya hariya yari inzitizi y'icyaha. Hanyuma yabwiye ubutumwa ubugingo bwari ikuzimu batihanye mu minsi yo kwihangana kwa Nowa. Sibyo, yagiye ikuzimu kwigisha ubutumwa bwiza, ubugingo bwatandukanyijwe n'Imana, urupfu rusigura ugutandukana, kandi bari batandukanye n'Imana, ntibashobora gusubira kugaruka namba. Kandi Yesu yagiye gushinga intaye ko yari umwe yavugwa ko ari urubuto rw'umugore, urubuto rw'inzoka. Murabona icyo urubyaro rw'inzoka rwakoze Antikristo, rushika mu rupfu, ugutandukana. Ifarasi y'akagajo, urubyaro rw'umugore, ubugingo ruhereza ku ifarasi y'igitare, Yesu Kristo. Murabona mbega ni iki? Umwe agwanya uwundi, urubyaro rw'inzoka rugwanya urubyaro rw'umugore. Muratahura ubu yo twoshobora kugumaho akanya gatoya, ntibyo babyiza? Ariko reka tugumane n'ibi. Mwene data Branham, mbega ugendera ku ifaransi ya mbere, agashashara ka mbere ni ishitwa gicete cya kabiri cy'Abatesalonike, wishyurirwa k'umuntu w'icyaha. Yego, nibyo. Ni uko icyo kiroroshe, nuko ni umuntu w'icyaha, wa muntu nyine abandanya intambuko ku yindi gushika yicare ku ifaransi ibenjutse bita urupfu. Kristo yaje aciye mu gutsindanishirizwa ukwezwa ku ifaransi y'igitare, kandi ibyo ni ubugingo. Murabona mbega ni gute kuri abo bizera bavutse ubwa kabiri bari mu madini atandukanye ariko batari mu mugeni wa Kristo, bimeze gute kuri bo? Yemwe, nibaza ko nasiguye ibyo haciye igihe. Murabona bazoja mu mibabaro, bazoba abamaratiri mu mibabaro, bazozuka ubwa nyuma inyuma y'inganji y'imyaka igihumbi kugira ngo bacibwe imanza. Murabona kuko Bibiliya ivuga ko abandi bazima abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Rero hazobizuka, kandi rero niho bombi bazozuka, abagororotsi n'abatari abagororotsi, hanyuma acibwe urubanza na Kristo n'umugeni. Yaje ku isi n'ibihumbi cumi, incuro ibihumbi cumi by'abera biwe, sibyo? Mugeni wiwe. Urubanza rwarashashe, ibitabo birazingurugwa, ibitabo byari byuguruwe, kandi ikindi gitabo cyaruguruwe ari cyo gitabo cy'ubugingo. Yatandukanije ahereye aho ihene n'intama. Nibyo, ibyo ntaho byari bihuriye n'umugeni. Yari ahagaze neza na neza hariya mu rubanza hamwe n'umwamikazi n'umwamikazi wiwe, umwamikazi n'umwami bari kumwe. Yazananye n'abera biwe inshuro ibihumbi n'ibihumbi cumi, mara baramukorera umugore wiwe. Hanyuma urubanza rwarashashwe, hanyuma rero intama zitandukanywa n'impene. Murebuka ijoro rimwe navuze ko igihe cy'iyumviro gitoya kugira ngo mushobore kubitahura, icyumviro cy'umugere. Mubona ngibyo? Oya, bo nibo ishengero abantu bari mu madini b'abakristo nyabo, bakiriye ubutumwa kandi batazigera babubona, ntibazigera babwigishwa. Kandi abari mu gihugu mu igugu rivanze, abazomwigishwa, abazobwigishwa bazo barengana gusa, kiretse namba izina ryabo ryari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ego, ariko azoba ari abantu beza, kandi bazozugwa maze bacigwe urubanza, bacigwe urubanza n'ujya mugunyene wababwiye ubutumwa. Ntimuzi yuko abera ari bo bazocira bisi urubanza, bazobabwira ubutumwa, murabona, bazobabwirwa ubutumwa n'abajya abantu nyene babashingiye intaya y'ubutumwa bati ni muveyo, murabona. Ndizera ko ibyo bizosobanura byinshi ngaha kuri ubu buryo. Mwene data Branham, umumarayika w'indwi afise impemu ya Eliya n'umuntu umwe na Eliya yarungiswe ku Bayuda ibihumbi ijana na mirongo ine na bine mu gihe cy'imyaka itatu n'igice inyuma yo kuzamurwa. Bamwe muri twebwe tubazazaniwe kurebe. Oya, si umwe, murabona, ni abagabo babiri batandukanye. Elisa yaje mu buryo bwa Eliya, yari Eliya, kandi impemu ya Eliya yaje ku muntu yitwa Yohana Umubatizi, ntiyari Eliya. Kandi umuntu w'umumarayika ntumwa w'indwi w'iherezo ry'igihe icy'ishengero rya Laodikiya ntazoba ari Eliya ujya asanzwe, azoba umunyamahanga ku bantu biwe. Eliya canke impemu ya Eliya ico gihe ije muri no ku bantu hariya azoba umuyuda, murabona, kuko barungikirwa ku bwoko bwabo. Uko ni uguhishurirwa kwaje. Igituma jewe ku vya Tommy Osborne igihe twabiganira ko kirya gihe jewe na Tommy sinigeze mbimenya, nasengera abagwaye gusa, kandi nari naje hariya. Hanyuma hari umupfasoni yamanutse avuye mu ishengero ry'ubutumwa bwiza ry'Fort Wayne, umumisiyonari ku mbuga zo mu mahanga. Mbere yiwe ryari rinini ya gutya, ryari ryaramunezwe na kanseri gusa, kandi neza na neza yari mu kazu gatoya aho twahora tuba aha haruguru ku ibarabara. Kandi narasengeye uwo mushiki wacu mukundwa kandi yarakize, hanyuma asubira ku rubuga. Kandi igihe yaje ava muri Afrika, kandi yari yarasize igitabo gitoya hariya mu bumisiyoni. Niyumviriye nti yemwe abamisiyoneri bameze neza, kandi sinigeze niyumvira cyane ku bamisiyoneri. Nuko rero niyumvira nti yemwe bo ni igikorwa cy'Imana gusa aho hanze. Ivyo rero iki ni ikibanza canje ahanyine ku ibarabara ry'umunani na Pen. Rero nariko ndabandanya gusa uko nshoboye. Ariko umunsi nicaye mu biro natoye kiriya gitabo, kandi hariko ishusho y'ubwoko bw'abirabure, umuvyeyi yashaje ageze mu zabukuru, kandi yari afise urugori rutoya rw'imve. Hanyuma munsi hari handitse kwibi: wa muzungu, wa muzungu yo so yari he? Urabona, ubu ndashaje kandi ivyiyumviro byanje ntibitumbereye cyane, kandi sintahura neza gose. Iyo ne nza kumenya Yesu nkiri umusore, nari kumujana mu bwonko bwanje, yemwe narabisomye. Hanyuma ikintu cabandanije kuvuga, subira usome, nabandanije gusoma, yo maze kugira ibihe nk'ibyo, isome usubire ubisome. Aho harimo ikintu kujya mu munsi hariya haruguru kuri Green Hills. Iyo mvuye mu nzu yo mu kuzimu, ibyo sinashobora kubitahura ukumwe n'abantu bashobora kuvuga mu ndimi bagasemerera, kandi na mpuhe muyera ukuri, ariko bakaguma ari antikristo. Bavuga mu ndimi, kuvuga mu ndimi kwa mpuhe muyera kukuri, ariko bakaguma ari umugwanizi. Nibyo ndashobora kubibereka, ego by'ukuri. Hanyuma mwitegereze igihe bari bahagaze hariya. Rero indimi si icyemezo cya mpuhe muyera, ni imwe mu ngabire za mpuhe muyera, murabona. Kandi umugwanizi arashobora kwigisha ibintu byose afise ukukira indwara kuva ku Mana n'ibindi byose. Yavuze ati benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwasenda abadayimoni, ni uko ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, n'ibi bintu byose hariya. Niho nzovuga ntimviraho mwabikora ibizira mwe sinigeze mbamenya. Bibiliya yavuze yuko imvura igwa kubera n'abanyakibi cyo kimwe kandi icyatsi kinyene kiri mu murima w'ingano hariya dushobora nacyo kunezerwa no kuvuza induru n'amazi amwe yaguye kuri cyo mu gihe imvura yarungitswe kuri byome ariko muzabamenyera ku byamwa byabo kirya cyatsi kiri gitoya gishobora guhaguruka hariya no kunezerwa nacyo no kuvuza induru ku bishoboka cyuzuye na ya mvura nyene iri mu ngano ngibyo rero bashobora kuvutsa induru kuvuga mu ndimi no kwigana ibintu byose bashaka kuri irya munsi bazokwita inkota bizira nuko nababwiye mu kanya gaheze mwumvise ibyo mvuga mwumvirije neza mubirabe neza mwisuzume n'ijambo kubwira ngo murabe aho mugeze mwebwe bagore mufise imishatsi migufiya muyireke ikure mwebwe abambaye amabutura muyakure mwigenze nk'abapfasoni mwebwe abagabo mukinywa itabi kandi mujya aho bakinira kamari mubihagarike sinezwe ukungene wihana namba ukimase kuri irya dini kandi uvuga uti ibi nibyo kandi ibi nibyo byo babyizuhagaritse mubirabe neza bisuzume n'ijambo twarasohotse neza ko tegerejwe kubaho ibirengeye kugira ngo imishatsi migufiya n'ibindi iki gihe ubu twasubiye mu kintu kinaka ubu ko imana ariko irashyura amabanga yanyegejwe yari yarasezeranywe mu gitabo imbere y'igitanguro y'isi kandi abo bumviye muri ibi bintu bitoya bazobitahura muri ibi bintu bindi namba batabikoze ibyo bizobarengana nk'uko ubuseruko buri kure y'uburengero gusa nka Gideyoni atandukanya abantu biwe hari abantu ibihumbi n'ibihumbi imana yavuze iti abo ni benshi cyane barobanura ubugira kandi yabahaye ikindi gipimo rero barobanure ubugira kandi barobanura ubugira kandi no kubandanya gushikaho aronka bakeya bari kurushi yavuze ati uwo ni wo mugwi nshaka ko ukora akazi ibyo ni byo byabaye neza na neza abagabo n'abagore ba Pentecoste bagenda bongera bagaruka bicaye hariya barumva kandi bari bazi kubw'ijambo ko ari bibi mwiyumvira ko bazobyumvira oya mugenzi buri mwaka iyo nciye hariya hari benshi bafise imishatsi imoye gusumba abari bahari igihe ntaratangura bavuga bati ibyo bipfana iki wotegerejwe ku umuntu umwe yambwiye ati yemwe mwene data Branham abantu bakubona nk'umuhanuzi rero sinavuze ko ndi umuhanuzi nta muntu n'umwe yumva ndabivuga ariko nzovuga ibi yuko namba ari byo mukora namba mubibona yavuze ati ni kuki utigisha abantu ukuntu baronka muhemu yera n'ukuntu baronka ibi n'ukuntu baronka ingabire zihambaye za mpwemu maze bafashe ishengero noshobora gute kubigisha ibiharuro mu gihe batazokumvirizana abc navyo ivyo nivyo mukore ibi bintu bitoya manuka ku ntango maze mubikura hanyuma mutangure neza amen ni byiza cyane nariko ndavuga iki uko biri kose reka turabe sinshaka kuva muri iki gacirwa murantunga murabona ni byiza cyane bamwe muri twebwe twarasezeraniwe mbega Eliya ni wa wundi nka ego ibyo ni ibyo oya uyu Eliya azoja ku banyamahanga azoba ari umunyamahanga yasizwe n'irya mpwemu kuko Imana yakoresheje irya mpwemu nyine kugira ngo ikuri ibanga ryayo mu ruzaza buri gihe kandi yaranguye neza intumbero yayo rero iramumanukana ubugira kandi kubera kuko rero akoresheje umunyabwenge kuri ubwo rwego rwo hejuru uwizeye ubwo nibwo bwoko yaronka azana umuntu azi abc ziwe bigoranye kandi adashobora kuvuga amajambo yiwe neza n'ibindi nk'ibyo ikintu gishaje kivuye kure mu bugaragwa ahantu hanaka maze akakizana akacinziza mu hantu hatoya hanyuma bakaryakira nk'uko bararyakira murabona namba ryoje nk'uko Pawulo yavuze ati sinaje kuri mwebwe ndabigisha ariko naje kuri mwebwe mu bushobozi bwo kuzuka byatwaye Imana imyaka itatu n'igice hari hepfo muri Arabiya kuzimukuramo inyigisho ziwe, byatwaye imyaka 40 kuzikura muri Mose. Murabona rero ngibyo uko simvuze ngo Imana sindiko ndashingira kutigubo, ariko ndiko ngerageza kubabwira ko bidasaba inyigisho ndi ubwenge bw'ino ku isi buranyuranye. Ubumenyi ni ikigeragezo ubutumwa bwiza bwaronse. Iyo ba tudafise ubumenyi ntitworonse. Izi seminari nini zose n'ibintu dufise ubu yabaye abantu batoya bo kumvirije ijambo ariko buzuye ubwenge n'ubugunge n'amayeri hariya nayo madini yabo kugezaho n'ubu bazobigumana nta kindi bafata kuri rya mpembega. Muramaze gufata umugore mwiza arongowe n'umugabo mubi. Uyu mugabo mubi kumbure umugabo mwiza nk'uko ari umugore cyangwa umugore ahinduka mubi nk'uko uwo ari, urabona uko ni ukuri. Iyo niyo mpamvu yavuze nimwitandukanye nabo igihe nitegura kubwizamugwa utegerezwa kubwira ubwoko kwizera kuzogaruka hano. Ni ryari rya sezerano rya Daniyeli igice cy'icyenda ku murongo wa 27 ryashyitswe mu iyinga rimwe? Igice kimwe cyayo cyarashikijwe isezerano igihe Yesu Kristo yari ku isi yigisha Abayuda ntiyigeze ajya ku banyamahanga na gatoya, kandi yabwiye abigishwa biwe ntimujye mu banyamahanga. Abo bari Abayuda ubwabo murabona, kandi yigishije imyaka itatu n'igice. Icyo ni igice cy'iyinga ry'indwi rero, nk'uko Daniyeli yavuze ko yokoze. Rero muribuka yagaragajwe neza ku Bayuda, ariko amaso yabo yari yahumishijwe kugira ngo bizane akajyo ku banyamahanga. Ntimushobora kubona integuro zose murabona, kandi yigaragaje ubwiwe ko ari umuhanuzi yakoze gusa neza na neza icyo umuhanuzi yakoze yaberetse ikimenyetso cy'umuhanuzi. Ibyo amajambo yanyu yavuze ngo namba umuntu ari uwa mpwemu cyangwa umuhanuzi, murabe ibyo avuga kandi n'ibyashika bibandanije gushika ibyo yavuze iminsi yose. Nk'iyo murabye muri Bibiliya havuga ngo dodora muzokugururirwa, rondera muzoronka, saba muzohabwa. Rero namba mubibona ni dodora, guma gusa udodora. Guma neza aho nk'ujya mucamanza mubi atawushobora kwishyura. Umugore yagumye adodora ku muryango wiwe, yavuze ati ndi mu kiganza cyawe. Atari kurondera yavuze ati mwami nshaka kuronka ibi. Amen. Ibyo si byo. Guma hariya neza kugezaho ubironka, murazi bizoza. Rero yarabisezeranye, rero guma neza hariya kugezaho utobironka. Murabona rero ubu mu gice cya nyuma iyinga ryindwi, igice cyayo cya nyuma kizaba mu gihe cy'imibabaro inyuma y'izamurwa ry'ishengero, hanyuma ngiyi imyaka itatu n'inusu ngaha izokwemezwa buriho n'abahanuzi. Murabona Mose na Eliya, ibyahishuye Yohana 11, reka turabe icyaricyo. Namba uri mu bo yatoranije, mbega uzodugana n'umugeni. Ego mugenzi, icyo ni kiroroshe. Mwene data Brana, mbega wabuze ibihumbi ndwi batapfukamye bayari canke amajana ndwi. Ibihumbi ndwi niko nashaka kuvuga. Mumbabarire kubw'ibyo murabona ni uburyo bwo kuvuga byari gusa. Nk'uko navuze akanya gatoya mwaranyitegereje mpagaze hano, navuze nti kandi barashinze ntahe babonye umwagazi w'intama. Murabona umwagazi w'intama wari ku isi. Murabona bashinze ntahe babonye mbonye mwemu w'Imana amanuka ku mwagazi w'intama. Rero hariya havuga hati uyu ni umwana wanjye nkunda kampimbara. Murabona rero ibyo byanditswe mu rutonde nyago rw'igiriki bishirira ivuga imbere y'intumbuzi. Ariko mwitegereje hano by'ukuri ni uku ubu nimufate gusa ijambo murabona Bibiliya ivuga mu sobanuro y'uwera James hano uyu niwe mwana wanjye nkunda akampimbara kuba muri we ariko by'ukuri namba twobivuga nk'uko tubivuga ikigihe uyu niwe mwana wanjye nkunda akampimbara kuba nkampimbarwa kuba muri we murabinyuranya murabona uyu niwe mwana wanjye nkunda kandi akampimbara murabona rero twovuze iki igihe ati uyu niwe mwana wanjye nkunda mpimbarirwa kuba muri we murabona rya jambo nyine murarinyuranya gusa murabona rero yego nashaka kuvuga mumbabarire jewe kandi bene data mwebwe kuri bande hariya n'abagenzi mwumvirize sinashaka kuvuga nk'uko ndi umukozi w'ubu butumwa bwiza jewe igice cyinshi nk'uko nabyigishije ndazi ko bari bihomberwe byarashyitse mvuga amajanindwi sinashaka kuvuga amajanindwi nashaka kuvuga mwebwe sinasomye icyanditswe byaje mu mutwe igihe ariko ndavuga kandi naciye mvuga gusa amajanindwi aho kuvuga ibihomberwe nkora amakosa igihe cyose ntakekeranya sindi incabwenge by'ukuri ku bw'ibyo mbabarire murabona sinshaka gukora ibyo mbega umugeni wa kirisito n'umubiri wa kirisito nicyo kimwe ego mugenzi murabona rero hano ubu murabe sinshaka kubitangura kuko nukwigishije inyigisho kuri ibyo murabona ariko sinzobikora ariko nshaka kubereka igihe imana ya adamu umugore wiwe imukuye mu rubavu rwiwe yavuze iti ni akara mu mara yanje ni akagufa ko mu magufa yanje uko ni ukuri igihe imana yaha kirisito umugeni wiwe mpimu yahaye umubiri umugeni yaratobowe cumitwa mu rubavu hepfo y'umutima wiwe kandi amazi amaraso na mpemu n'ubugingo byaraje ibyo byahindutse akara ko mu mara yiwe n'igufa ryo mu magufa yiwe turi amara n'amagufa umugeni azobakara n'amagufa ya kirisito neza na neza uyu ni umugeni wiwe mbega umugeni wa kirisito azogirira mbega umugeni wa kirisito azogirira igikorwa imbere y'izamurwa neza ibyo nibyo biri ko biraba ubu murabona umugeni wa kirisito by'ukuri ni ubutumwa bw'igihe murabona umugeni wa kirisito neza kigizwe n'intumwa abahanuzi abigishwa abavugabutumwa n'abungeri mbega ibyo nibyo iyo ni umugeni wa kirisito neza afite igikorwa gihambaye igikorwa cy'igihe kizoba cyishije bugufi ubu ni mwibuke ni bangahe bari ngaho bwa mbere igihe jewe kubw'iyingu uhetse murabona muribuka ibyo mwigishije ko kwicisha bugufi yo ntimwibagire ibyo ngiye guhagarika akanya gatoya kugira ngo ndabibaburira ubugira kandi mwibuke igihe imana ivuga ikintu gihambaye mbere y'uko gishika abantu baba bari ko baritegereza kure n'ubwenge bwabo kugeza aho babura icyabaye igihe imana ivuze ikintu gihambaye isi iragitwenga uyu mugwi w'imburabwenge uko ni ukuri ariko igihe isi ihambaye n'ishengero rihambaye bivuze biti yemwe ibyo birahambaye imana ivuga iti umugwi w'imburabwenge rero murabona utegerezwa kwitegereza sinshatse kubivuga muri ubwo buryo neza muri ubwo buryo ariko uko ni uko biri rabe hano ishengero rihambaye ryera ry'aba orthodoxe riti turazi ijambo turafise amashuri turafise amaseminari dufise abantu bacu bize rwose yemwe tuyoboka yehova hahetse imyaka amajana turi ishengero turi abashinganahe b'amakombe dufise imana mpuzamashengero hano farisayo n'abasadukayo bose n'amadini yose bakoranira hamwe nk'uko tubigira murabona turi bamwe inama mpuzamashengero nitwe turi abantu bahambaye turazi ibyanditswe n'aka kantu k'imburabwenge hariya ku iriba n'ubwanwa bujejeta mu maso hano gafise igice cy'urusato rw'intama rutubwira ni by'ukuri ntibari kwiyumviriza ariko bibiliya ivuga muri maraki igice cya kane cyangwa igice cya gatatu iti nzorungika intumwa yanjye imbere yanjye kugira indoranirize inzira imyaka 72 imbere yaho yo umuhanuzi ahambaye Yesaya yahagaze hariya hanyuma yavuze ati hazoba ijwi ry'usemerera mu bugaragwa rite mutegure inzira y'Uhoraho mugororize ibihamo ziwe uko ni ukuri hanyuma yavuze maze Dawidi yo benshi muri bo bavuze bati ahantu hudutumba hazocikikiyaya yo navuze bavuze bati hazoba igihe uwo muntu azozira azotunga urutoki gwiwe azoshingura imisozi yo kandi bibanza byose byo hasi binogo bizofurigwa nuko ahantu hose ameze nabi hazotunganywa mwene data tuzotera ibigori mu mirima wo mu murima wose ukikujaho kandi yo tugiye gukora ibintu bihambaye igihe uwo muntu azozira murabona bari biteze imana ko ifata igikoresho no kukizungurutsa hanyuma imanura ingazi ivuga iti manuka ewe nteguza uhambaye ya Mesiya kandi rero igihe agiye bazoyifata bayisubize hejuru hanyuma igikorwa ciwe kizaba kirangiye bakayizungagiza kandi no kuyishira hafi nyene y'iseminari no kuvuga bati ni byiza mwana wanje nkunda manuka ubabwire murabona yo mana we nimwitegereze igihaza niki cyashitse haza umugabo Atanazi na rimwe mu mashure yabo adafise ikarata yo gufatanya yo adafise ibimuranga oya nta numwe yarazi nimba yoba yarigeze kuja mu ishure umunsi umwe mu buzima bwiwe ntiwashobora kuvyibwira biciye mu biganiro vyiwe ntiyavuga mu buryo bwa bw'idini yavuga ku nzoka amashoka n'ubugaragwa n'ibintu nk'ivyo murabona ibiti ntiyavuga mu buryo bw'idini bwakoreshwa ico gihe canke uno munsi canke undi munsi yaje kinyeshamba nk'uko tuvyita hano muri Indiana yapfuye mu ishyamba ahantu hanaka ntiyigeze amoga n'ibishatsi yiwe bidasokoje ku mutwe wiwe sinibaza ko yiyoze rimwe mu mezi abiri canke atatu neza ntiyigeze yambara amapinjama mu ijoro ntiyanyonze umukobwa ntiyigumura amenyo yiwe yo mana we mbega ukuntu uyu muntu yari oya atankeka yaje ngaho amanuka ava mu bugaragwa nk'uko avuga ati ndi gusemerera mu bugaragwa ati mutegure inzira y'Uhoraho mugororeze ibihamo ziwe bamwe mu bigishwa bahagaze hanyuma baravuga bati hewe mugenzi wo bufise ntidushobora gukorana nawe muri iki gikorane aha nitwobikora yemwe ica ikarata yawe iri hehe kirihe ikikuranga yarabihojeje gusa yarafise ubutumwa rero yarabandanije nabwo gusa murabona yigisha muri ubwo buryo gusa bavuze bati yemwe rero rindira yewe ndumva twomanuka hariya tugasanga musenyeri hariya uno munsi hanyuma twumve icyo abivuga ko turaza kumanuka hariya kugira ngo tumenyewe ni uwe mutwe w'ishengero kandi turazi ko aza gutegerezwa gutahura ibyo nimba ari uw'Imana azoshyira hamwe abasenyeri bacu yabashize bose ku murongo hanyuma abahagarara hari imbere y'aba ya bubahwa yavuze ati mwa bana b'inzoka mwe nka nzoka mu byatsi mwe abambarama kolo ahinduye n'abadata beranda n'abandi ninde yababwiye guhunga uburake bugiye kuza murazi ko igihe cyanyu gisigaye ari gito ntimwiyumvire ko muvuga muti yemwe turi abanywanyi b'iki kiriya umve ndababwira Imana nkorera irashobora gukura abana ba Aburahamu muri aya mabuye yo mana we rero genda ucurika ibi mu mvugo y'abanyedini ndavuze nti nca bitigenekerejwe ku bitsina by'ibiti kandi igiti cyose gitama ivyamwa byiza kiracibwa igaterebwa mu muriro yo nukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane ariko uwe araje inyuma yanje ukwezi kuzohinduka amaraso kandi muzo yo mana we kandi azokubura imbuga yiwe neza kandi azokwimburira ingano ziwe mu kigega maze umuguruka awuturire mu muriro utazima azotandukanya ugwamfu n'uburo yo mana we mbega ubutumwa bavuze bati uyu muntu ibiki ahejeje kuvuga cyari igihe kiyo mbega kutamenya dufise umuntu hariya abereye mwene data Jones niwe azobikora namba hari umuntu munaka muki iki gihe musenyeri naka nanaka azobikora data mweranda naka nanaka yo mana we murabona mana buryo bwicishije bugufi murabona akora icishije bugufi hanyuma ikintu cya mbere mwomenya yari ahagaze hari igihe kimwe hanyuma aravuga ati ego ahagaze hagati muri mwebwe yarazi neza ko ari we nteguza yarazi wa ari we nicyo gituma yashobora kubabwira kumugaragara ati rero ntimutinye ariko mubandanye mujya imbere gusa mwa basoda mwe mwubahe ababakurira kandi nimba hariho ikintu mwakoze musubize ibyo tugire dute mbega duhagarike gukora ibi uhagarika gukora ibi yabuze ati bandanya gusa uko mumeze bandanya bandanya nimba uri umurimyi w'ibiraya birime murabona mwabasoda mwe ntimubwire akarenganyo namwe mukora ibi kibaye cyose mubandanye gusa uko mumeze mwubahe ababakurira no kubandanya mwigisha gukora iki bandanya gusa uko mumeze murabona ariko hari umwe muri mwebwe mutazi yari abizi igihe cy'ubutumwa bwiwe yari azi ko yari agiye kwitangira uwo muntu yari azi ko yari ingabo hari uri hagati muri mwebwe ntimumubona ibintu mutazi biri ko biraba kandi rero hari ikintu kigira kibe yavuze ati murabona hanyuma zoba ari ngaha kandi muzomumenya hanyuma amaherezo umunsi umwe yavuze ati nguyo rero nguyo umwagazi w'intama w'imana akuraho ibyaha mu isi ati kandi rero igihe cyanje kirarangiye naramuretse rero ntegerezwa guca bugufi ntegerezwa kuva mu gikorwa azotangurira ngaha inganji y'imyaka igihumbi zotangura ubwo nyine murabona kandi igihe kiraheze hanyuma amaze kuza mbere na Yohana yavuze ati agiye kuvuga ku mugaragaro azotandukanya ingano n'umuguruka hanyuma awuturire kandi azokubura imbuga yiwe urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe ariko yari nde muto muto gatoya rero byose bari barabishushanije yo yewe azoba afise icumuri reha nk'ikilometero n'inusu azohagarara ngaha muri Palestina ahagarare hariya gusa hejuru kuri kimwe mu bicu hanyuma atonagura Roma nk'uko hanyuma abatemwa umuriro abandanye gusa uko kugeza abahejeje bose yemwe bari barabiteguye byose hanyuma amaze kuza yari umwagazi w'intama mutoyi waje hagati muri bo uhoze ucecetse wironderera akayira ijya nino igihe Yohana yavuze rero itegereze Yohana umuvugishwa yavuze ati genda mubaze yoba ari we koko yicishije bugufi cyane kuko ku buryo byayobeye n'umuvugishwa ati niwe canke turindire uyundi rero ntiyigeze amuha igitabo cyaho bigishwa muri Matayo 11 baje kumubaza igihe abigishwa ba Yohani yari wibohero rero yari yaracumukujwe kugetsa aho nibaza ko yoba yari pembere yavuze ati amaso yiwe y'inkukuma yari yapfutswe hariya murabona yashobora yari yamaze kumanuka ku butaka yahoze hejuru mu kirere ari umuvugishwa bwiwe bumaze guhera yasubiye ku isi ubugira kandi murabona kuko bamushize mu ibohero murabona ntiyari agikeneye ayo mababa ahambaye ubugira kandi rero yajyamye gusa aho hasi ariko yagarutse hejuru kurusha abandi bose reka ndabereka ikintu kimwe Imana yaramukoresheje kandi Yesu yarabimenye murabona kuko uyo yari Imana mu mubiri ngaho murabona yavuze aho rero ntigeze amuha igitabo cy'ukungeni wo kwitwara mu ibohero yavuze ati rero rindira gato ndandika agakete gato yanga hanyuma mukanshirire Yohana hanyuma mumubwire ukungeni yo kwigenza mu ibohero ku bwanje murabona oya higeze avuga ibyo ntiyavuze ati genda mubwire Yohana yuko ategerezwa kugira urupapuro rw'umutsindo rwiwe rwa PhD kugira asohoke murabona ivyo yaza kubikora yari kuba umwe muri bo yobaye umuhemu Yohana yari imvuga kuri kandi yababajije ikibazo hanyuma yavuze ati murindire gusa igikorane gihere hanyuma mwereke Yohana ibyabaye kandi aratahura. Nimwamubwira ibiriko biraba rero azobitahura, murabona agenda gusa. Mumubwire mwibohero kandi ntashoboye kuba ngaha, ariko mwebwe mwicaye mu ikoraniro kandi mwabonye ibyabaye, genda mumubarire. Hanyuma rero abigishwa bavuze bati ni byiza mwigisha, hanyuma muduze umusozi Yesu yicaye ku rutare abaraba gusa kugeza bakikamye barenga uwundi musozi. Oya rero ibyo biratandukanye atankeka, kuko murabona ngaha tubona ngaha yuko bariya bahawe imvune zera nga muri iki gihe bahawe imvune zera ubwabo kubw'ubuntu, kandi aba bari ngaha bari bamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama na hariya mu byahishuro Yohana ngaha ibi na rya sinzi ryaje imbere y'Imana n'amoko yose indimi zose n'amahanga yose, kandi aba ataguca iruhande neza na neza nikuba maratiri abayuda. Murabona ubu rero ibi ni byo rero mwene Data Branham namba abantu b'Imana bose barazanywe muza barajyanye mwiza amurwa Eliya na Mose bazoza bavuye hehe? Mbega bazoba ari Abayuda canke Eliya wacu yaduhawe azoba ari kumwe nabo? Oya, abanyamahanga bazoba basizwe n'iyi mpwemu kugira ngo bahamagare abanyamahanga bazojanwa, kuko murabona ishengero ryose bose barazamuwe, kandi abahanuzi babiri bo mu gice ca 11 bazomanuka, kandi igihe cy'ubuntu cyararangiye n'abanyamahanga kandi barungitswe ku Bayuda. Oya, ntazoba ari uwo muntu nyene. Rero ndabizi ntakekeranya, rero mwibuke ibi ibyo aho ngeza kumenya gusa turabe iki icyari cyo yavuze ngaha. Ikibazo mbega ingano na vino, mbega ingano. Oya, nibaza icyo icyo byavuga ni iki? Ntikigira iki hariya havugwa gusa, mbega iyo ni ki na vino canke ingano na vino ni iki gikora? Ibyahishuriwe Yohana 6:6. Reka turabe ibyari byo igihe ndabifatanya ngaho ngaha. Numva hagati y'ibyo binyabugingo bino nk'ijwi rivuga riti ingero imwe y'ingano ni denariyo, n'ingero ya sayiri ni denariyo. Urabe kudakora kuri vino n'amavuta, nibaza ko ibyo bisigura yahindukiriye ikoraniro avuga ati ninde mwagiye kuraba? Mu gihe cya Yohani mubona yavuze ati mwagiye kuraba iki? Mbega mwagiye kuraba umuntu afise ikori yirukije inyuma n'impuzu z'agaciro kandi yiyubashe cyane kandi yize? Ni umuntu nk'uyo mwagiye kuraba? Yavuze ati oya, murazi icyo bakora, basoma abana kandi murazi ko bakorera mu nzu z'abami. Uko siko ukuntu Yohana yari. Rero yavuze ati rero kuki mwagiye kuraba umuntu yahawe igikorwa kandi azogihuza n'idini cyangwa ikintu kinaka nk'icyo kunyiganyizwa na burero? Nimba abawanesi batamumenye azoja ku banyabutatu, kandi nimba abanyabutatu batamushaka azoja kuri Church of God ahariho hose. Mbega ubwo ni bwo bwoko mwagiye kuraba anyiganyizwa n'irenga ryose? Oya, si Yohana yavuze ati rero mwagiye kuraba iki? Umuhanuzi yavuze ati kandi ndababwira uko n'ukuri, ariko ndamukubwira ikintu kinaka mutazi. Yari arengeye ubuhanuzi, yari arenge ni mushobora kubyakira, nibyo byanditswe muri Bibiliya. Murabona hari inyuma ibyanditswe nzorungika intumwa yanje imbere yanje muri Maraki 3. Murabona kandi azotegura inzira imbere yanje. Murabona kandi ntibatahuye, mbere abigishwa ntibatahuye. Murabona uko ni ukuri. Yo mana we, uguca bugufi ca bugufi. Murabona manuka, igihe Imana isezeranye ikintu kinaka kininiya, murabona ni kininiya mu nyongahiwe. Ubu nimba mushaka kuguma mwandika ibi mu bwenge bwanyu, ndashaka mugumye ibi mu bwenge bwanyu, kandi igihe bibaye rero murashobora kubihindura. Mushika hasi nyuma mugafoto rimwe muri aya mashugwe y'impeshe aje muri uno mwaka, canke kuronka icyatsi no kukigumya mu kiganza ciwe, hanyuma uvuga uti rero ndagumye iki rero, hanyuma mbone ico kintu kinaka gisanzwe cyane cyakoze iki. Kandi ndashaka kubona ubwenge bushobora kurungika kigendajuru ku kwezi gikora iryo babi gicatsi. muzoboronka igihe cyose murashobora kuguma mwizigiye ubwo muzoguma mu bufise murabona ibaba igicatsi rafise ubuzima muri ryo murabona rirasanzwe cyane kandi riciye bugufi murabona niba umuntu ari munini ya ni byiza ariko nimba ari munini ya bihagije aho ashobora gucika ubusanzwe murabona azobona imana ariko nimba ataba ubusanzwe ntazokwigera mubona rero mutegerezwa kuba abasanzwe ibyahishuriwe Yohana umurongo wa cumi gatanu gatanu ku murongo w'icyenda ni bande abadusanga bariko bararirimba igihe umwagazi w'intama atuye cya gitabo kuva ufashe cya gitabo none nibajya bera bazamuwe oya ibyahishuriwe Yohana gatandatu ku murongo wa gatanu gushika kuri cyenda ahubwo oya nimba mwitegereza abasi abera bari bafise nti ntarigera asaba iragi ryiwe icyo gihe murabona abasabera nimba mwitegereza nibajya bakuru ba bya binyabugingo kandi bararirimba mureke dahasome kugira uwo muntu kandi rero ndazi ku gerageza ndafise hafi igice cy'iduze nirenga ngaha kandi nibaza yuko nshobora kubishikira mu minota mikeya mureke turabe ibyahishuriwe Yohana gice gatanu ku murongo w'icyenda reka mureke dusome gusa imbere gatoya kugira ngo uwo muntu rero ashize umutima kuri ibi kandi bashaka kumenya murabe baririmba indirimbo nsha murabona bati birakubereye kwabira igitabo no kugurura wewe waraducunguye ukabahindura abaherezi n'abami uwo ni umugwi wo mu ijuru ntibaraba bacunguwe ni byiza ubu mwene data Branham nimba bose rero umwanya mutoya gusa nibaziki mumbabarire mwene data Branham nimba bubaha imana bose ego abubaha imana bazojanwa hejuru mwizamugwa ni hehe Eliya na Mose bazova hari ikintu kitagenda neza nivyo gusa kuri cyo hariho ikintu cyabaye murabona hari ikintu cyabaye nabi ahantu hanaka mwese mwiyumva neza nta ndwara cyangwa ikintu mureke turabe ibyahishuriwe Yohana hari hehe mwene data yo ikibazo nishuye rero mureke turabe mwebwe ahantu hukuri amaze cha kugurura cya gitabo bya binyabugingo bine na ba bakuru mirongo ibiri baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabwa z'izahabu zuzuye imibavu niyo masengesho gusenga kw'abera baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ikimatanije kuko wishwe kandi ngibi ngaha nari nihenze kuri ibyo murabona wewe gucungurira imana abo mu miryango yose uku ni ukuri ubu mwiyumvire iki kuri byo yo nimba ukubaho kwa mwemu yera kutari nga niki yari kureka murabona nasomye gusa igice cya mbere cy'uwo murongo murabona ni gusa cyangwa ikintu kinaka cyaretse ngaha kandi ariko ndagerageza kubandanya ndaha ku isaha ariko murabona we yampagaritse kuri ubu imana ishimwe murabona sinigeze nsoma icyo gice cyawo murabona nacitse ngaha kandi murabe ngaha kandi baririmba indirimbo nsha hanyuma ndahagarika murabona ariko murabe ngaha indirimbo baririmba iti waducunguye kuva muri buri bwoko ururimi n'imihanga nibyo abo ni bo mana yo mana we murabibona kandi ku bw'ibyo hariho ikindi kibazo hano urashobora gusuzuma abo wahawe rero suzuma aba bahawe imvune zera bo mu byahishuriwe Yohana gatandatu ku murongo wa cumi na rimwe n'aba bogeshejwe imvune zabo amaraso y'umwagazi w'intama ubu mureke turabe ibyahishuriwe Yohana gatandatu sinshobora kunyaruka kuri iki bagenzi nk'iki ngaha murabona kuko ndaza kwishura ikintu kinaka kitari cyo ubu yashaka ko ngira ibyo ukuri ukuri rero mfasha mwe muyera w'imana arazi yuko ari ukuri murabona gusa hari ikintu kinaka nararabye gusa kuri cyo nariko ndaraba isaha isaha zitanu n'inusu hanyuma niyumviriye nti ntanyarukije rero sinza gusengera abagwaye kandi ndiko ndagerageza kuronka ibyo kuko jewe kandi umutwe wanjye cyane sinshobora muribuka mutegerezwa gusa gutahura ubu ndi umuntu murabona kandi maze iminsi ndwi hariya kandi yanjye kandi ndacyafise ikintu n'umugoroba ntegerezwa kuronka kivuye ku mana ariko we yaremeye yuko ntazokora iryo kosa bampamagaye inyuma gusoma ujya murongo wose kandi twumvikanye gusa nk'ikintu kinaka gusa cyazungurutse hanyuma kivuga giti subira inyuma subira inyuma niyumviriye ntisubira inyuma iki hagarika ubunyeni hanyuma utangure gusengera abagwaye ariko ni iki nagize iki kandi natangiye gusa kwegera kijya umuntu munaka yavuze ati soma umurongo wose ubugira kandi hanyuma narawusomye wose kandi ngaho munsi y'iki kibazo niho byari biri murabona ijeshuwe Yohana gatandatu murabona nasomye uwa mbere ibyo byumvikana nk'uku bwa mbere murabona bararirimba indirimbo nshya ariko ngaho hepfo murabona icyo byari igikurikira tumanuke wagicunguye n'ibyo yari umugeni abera bazamuwe murabona kandi ngaho by'ukuri wa mwagazi w'intama yari afite igitabo mu kiganza cyiwe yari avuye ku ntebe y'ubuntu adusengera murabona ukungane nk'umuntu yera cungera ibyo kuko neza na neza icyo ni cya kintu nyine nakoze guheruka igihe yavuganye nanjye mu cyumba kandi nanjye ngahepfo kandi nabigishije mwebwe mwese yuko igihe umwagazi avuye mu kibanza yo mana we ubu ndizera tuzofata igisomwa murabona umwagazi w'intama yamaze kuva ku ntebe hanyuma araza murabona nk'uko nageze hajya igihe ariho yari wa muco ariko kirisito ari wo kirisito igihe ari hano yari yaranabivuze igihe umwagazi avuye muri cya kibanza cy'intebe kuba udusengera acika ngaha hanze hanyuma umunsi w'ugucungurwa kw'ishengero waheze agakiza gakurikira karuguruwe ni ku bayuda bajya ibihumbi ijana na mirongo ine na bane uko ni ukuri kuko yasezeranye ko azoca igitigiri murabizi ubu ngaha rero ngaha ava umwagazi w'intama kandi rero munsi w'ugucungurwa waheze kandi abo bose bazocungurwa baramaze gucungurwa kandi bashizwe mu gitabo kandi we ari ngaha yugurura icyo gitabo nibyo yo urakoze mwami murabona babarira umukozi wiwe n'uguhagarara kugerageza guca hejuru y'ikintu kinaka ubu urashobora kwemeza bajya bahawe imvune zera bo mu byahishuwe Yohana gatandatu cumi na rimwe ubu mureke turabe byahishuwe Yohana gatandatu cumi na rimwe ni byiza twari tugeze hehe kuri kino none imvune zera ego abo ni bajya bishwe munsi y'igicano bajya bayuda hagati ya kirya gihe bahawe imvune zera hamwe na bajya bogesheje imvune zabo amaraso y'umwagazi w'intama bo mu byahishuwe Yohana indwi ku murongo wa cumi na kane rero ibyo biratandukanye atankeka kuko murabona ngaha tubona ngaha yuko bariya bahawe imvune zera ngaha muri iki gihe bahawe imvune zera ubwabo ku bw'ubuntu kandi aba bari ngaha bari bamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama hariya mu byahishuwe Yohana ngaha ibi iryasinzi ryaje imbere y'imana n'amoko yose indimi zose n'amahanga yose kandi aba ataguciye uruhande neza na neza ni ku mamaratiri abayuda murabona ubu rero ni ibi rero byorohero mwene data Branham namba abantu b'imana bose barajyanywe izamugwa Eliya na Mose bazoza bavuye hehe mbega bazoba ari abayuda cyangwa Eliya wacu yaduhawe azoba ari kumwe nabo abanyamahanga bazoba basizwe n'impwemu kugira ngo bahamagare abanyamahanga bazojyanwa kuko murabona ishengero ryose bose barazamuwe kandi aba bahanuzi babiri bo mu gice cya cumi na rimwe bazomanuka kandi igice cy'ubuntu cyararangiye n'abanyamahanga kandi barungitswe ku Bayuda oya ntazoba ari uwo muntu nyene rero ndabizi ntakekeranya rero nibuka ibintu ibyaho ngeza kumenya gusa turabikicara ico yavuze ngaye ikibazo mbega ingano na vino yo mbega ingano oya nibajije ico byavuga ni iki ntibigira ikihari yavuga gusa mbega iyo ni iki na vino cyanke ingano na vino ni iki gikora cy'ibyahishuro Yohana gatandatu ku murongo wa gatandatu reka turabe ibyo ari byo igihe ndabifata ngaho ubu ibi ngaha numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti ingero imwe y'ingano ni denariyo ni ingero ya sayiri ni denariyo urabe ko udakora kuri vino n'amavuta nibaza ko ibyo bisigura ingano na vino icyo cyari kimwe ku kindi ahubwo mbega ni ikigereranyo vino bafata ku meza y'ugusangira ibya y'abikorinto ba mbere 11 ku murongo wa 24 mbega vino oya kimwe muri byo ni ikigereranyo cya mpemu murabona hanyuma ikindi mu by'ukuri ni uguhishurwa kw'ijambo mbega byoshobora ko impamvu benshi barwaye ari uko tutamenye umubiri w'umwami nibyo ariko ubu wahishuwe mu kumenwa kw'agashashara ka gatandatu ubu reka turabe reka ndabe namba nshobora kubibona ubu sinebwe ni jewe mwana byanditse byose neza ni jewe gusa mbega byoshoboka ko impamvu benshi barwaye ari uko tutamenye umubiri w'umwami icyo kirafise akamenyetso cy'ikibazo mu mpera yacu yemwe ibyanditswe bivuga yuko benshi baragwaye kandi bafise intege nke muri mwebwe kubera ukumenya umubiri w'umwami ibyo nibyo neza na neza kuko murabona umubiri w'umwami ni umugeni kandi benshi muri bo bagenda ukutariko kandi ntibajana nawe by'ukuri murabona ntibazi ukungene ibigenzo bwawe babaho ubuzima ubwo ari bwo bwose kandi bafata isangira n'ibindi ibyo si byo murabona igihe abantu bafata isangira babesha kandi biba kandi banywa inzoga kandi ibyo biteye ubwoba ntimwotegereje gukora ibyo murabona ariko ubu wahishuwe mu kuguruka kw'agashashara ka gatandatu ukuguruka kw'agashashara ka gatandatu reka turabe ubu oya ubu murabona ko agashashara ka gatandatu ngaha kari ku Bayuda murabona ishengero ryaragiye iki ni igihe cy'imibabaro rero ntiyoba cyo kimwe oya si byo hamwe muri utwo na vino ya mpwemu uko ni ugushira ku ijambo rero uwizeye aba awukabuwe n'ugushishurwa kw'ijambo kandi ni ikigereranyo cy'amaraso ya Yesu Kristo afatwa ku meza y'umwami rero ibyo ni aho ngeza kubitahura mbega hariho abantu batatoranijwe bazokwemera umwami namba bamwemeye mbega bazoragwa oya namba batatoranijwe oya murabona ni hehe hari icyanditswe cyerekana yuko katolika izohenda abayuda maze bafata ubutunzi bwabo rero ni hehe havugwa neza yuko igikoko kizohenda kubera ubutunzi ntihavuga ibyo ariko twibaza ko ibyo byari rero byajoro muribuka mushobora kuraba ku ibande mwitonze cyane sinigeze mvuga yuko ari ibyo wokora navuze murabona abakatolika ni bo mugwi utunze kuruta iyindi mwisi nta n'umwe umeze nkabo kandi ibyo badafise abayuda bafise ibisigaye nuko ubutunzi bw'iki gihugu tubeshejweho n'amahera y'amakori bijyanye na lifeline n'amakori bitangazwa bibonezi Washington DC azotozwa mu myaka 40 niyo dukoresha muri iki gihe aho niho tugeze dutanga ibyemezo by'ingurane murabona ku makuru azotozwa mu myaka 40 kuvubu igihugu kirakenye cyarahetse rero Castro ikintu cyonyine cy'ubwenge yigeze gukora ni igihe yakoze amahera maze ayiha amadeni y'ibyemezo by'ingurane maze araturira kandi ahindura amahera icyo ni cyo kintu cyonyine yashobora gukora kandi hari ikintu kimwe cyonyine leta zunze ubumwe isigaye gukora ubu nibuke uri William Branham avuga murabona ikintu icyiyumviro cyanjye ni ukwibaza gusa kubirawa gusa mu buryo busanzwe bishobora kuba biri kure ibirometero miliyoni nizera yuko neza hariya muri ajya mahera urukundo rw'amahera ni umuzi w'ibiri byose kandi nizera ko neza hariya hatazotangiza ikintu icyo ari cyo cyose ubu ishengero katolika hariya mu kwihisha imisa n'ibindi bifise ubutunzi bwinshi bw'isi muri ibuka bibiliya yavuze ko ryari ritunze n'ukuntu ryari rimeze kandi mwibuke si ku gihugu kimwe cyonyine gusa ritungishijwe n'igihugu cyose kiri munsi y'ijuru rishika hose rifise amahera ubu icyo badafise Wall Street iragifise naho hagenzurwa n'abayuda rero kandi murabyibuka Yakobo yaronse amahera igihe yagaruka twarabibonye cyo mu ijoro kandi yahindutse Isirayeli yari afise amahera byo kure ariko amahera yiwe ntashobora kumugurira murabona kuri Esawu Esawu nawe yari afise murabona bombi bagwanyana kandi umwe murabona biratunganye neza ubu murabe neza ibi navuze ko bashobora kunga ubumwe kubera amafaranga kandi inkomezi za Roma zonesha inkomezi z'abayuda no ku mafaranga gusambura amasezerano birashobora kuba gutyo murabona ndazi ko bazoyasambura ariko sinzi impamvu kuko iyo bazokura sinabihishuriwe ariko murabe ubu namba uno munsi cyane byomera gute uno munsi ikintu cyonyine twoshobora gukora namba dutoje amakori namba rijya tangaza ariko ijya amahera amafaranga y'amakori azotoza mu myaka mirongo ine guhera ubu murabona inzahabu yacu ni twaramaze kuyikoresha turakenye nta mahera dufise na makeya kandi tubaho gusa ku byo twizi ko kera ivyo nivyo ishengero rikora muri iki gihe ishengero atari umugeni ishengero ribayeho kubyo rizwi ko ryarangiye bihaye hashize igihe kirekire ku gikorwa cy'igihe cy'intambwe turi ishengero turi nyina w'ishengero twatanguye icyo nivyo murabona riba kubyo rizwi ko metodisti beshwaho n'ibyo barizi ko batisti beshwaho n'ibyo barizi ko na pentekoti beshwaho n'ababo imana ishimwe yaraheze igihe kirekire ryabera bahora batamba muri mwe munukumwe ne umwami yakoze nabiriya n'icyo ibintu byarangiye ubu twese twarakunze mwene data yo mana we murabona bose kubyo babazi ko byararangiye iki gihugu kiba mu byo kizwi ko byarangiye byico ba data ba mbere bari murabona kandi yo niyo mpamvu twiyumvira ko tuzokizwa Imana ntiyigeze yubaha Isirayeli kuco bari kera kuko bigeze kuba ico bari uyu mwanya murabe ariko rero ngibi byo niyumvira bizoshika rero bishobora kuba atari byo nizeye ko hazogera igihe aho tutazogeragezwa gufata ingingo kandi ico gihe twebwe mu mwanya wo guhindura amafaranga mbega ivyo byokora iki kuri Philippe Maurice mbega ivyo byokora iki ku mashira hamwe ahingura whisky mbega ivyo byokora iki ku mahinguro y'ivyuma mbega ivyo byokora iki ku rudandwa z'abagose ivyo byokora iki byo bahombya bokena ariko namba dushobora kugurana ajya mahera murabona ukunge nazo ubwenge rero igihugu ndandaza ku ishengero kandi rero ishengero na leta byongera kwishyira hamwe kandi ngibyo riraje murabona nibyo murabe ni byiza cyane ubu muri iki gihe namba umwe ari mu ishyirahamwe ry'idini rihabwa uburenganzira na leta yacu kandi ashobora kuvuga icyo umutima wiwe bwite utegetse cyangwa ukuri ko mu gihe cya nyuma azafatwa nk'umwe mu bamaraya reka turabe namba imwe mu mashyirahamwe y'idini yemwe murabona ishyirahamwe ry'idini rihabwa uburenganzira na leta bwo kuvuga murabona ibyo nta na kimwe bisana n'umutima wiwe murabona rero namba ari uwizera w'ukuri kandi aha byabona mpego w'imana biteye ubwoba azosuzumwa murabona ntibishobora kuba bigaragara ukuri hano hanyuma rero ntabibone ubu ndashaka ko murabona utegerezwa kwibuka ibi mugenzi yuko imana atanarimwe ibikora cyane yabikoze na rimwe uko ndabyibuka murabona Murabe Yesu yari kizigenza w'ibyo byose kuko yari Imana Emmanuel yihaye umubere. Ubu murabe kuri uyu muntu Yesu igihe mwari muzi igihe yaza ku isi nta ndibaza n'icyumi bo mu isi bamenye ko yari ngaha. Murazi igihe ijya nteguza yaza igihe imisozi yose n'ibindi byose nta na rimwe ku ijana by'ababa muri Isirayeli ndibaza bigeze babimenya mbega ibyo ntibatangaje. Yemwe hari abayuda n'abandi n'abantu ku isi yose, ubu mwibuke Yesu yaje kuba icyabo n'umukiza w'isi. Ibyo ni byo. Yemwe bahariho ihanga gusa n'ihanga n'ubwoko n'ihanga batigeze bamenya ikintu na kimwe kuri ibyo. Byarabaye neza neza nk'aho isi itamenye na kimwe kuri ibyo, ariko igihe cyose byari ko biraba mu isi murabona ni kuki ataberetse ngo babimenye. Yaraje kandi ni bo batoranirijwe ubugingo budashira, ni bo bamwakiriye. Ntacyo byari kumara kubwira icyo ari cyo cyose abandi, kuko ntibyari gushobora kubacungura kuko ntibari abo gucungurwa, kuko ibyabaye mu gihe abo baherezi bari hariya. Rero yategerejwe gushika hariya mu gihe abatoranijwe bari mu bo hariya impande n'impande. Rero yategereje kubabwira ubutumwa bw'umugwi, kandi abanyabwenge barahambaye botegerejwe kuba baramumenye bavuze bati ujya muntu nkibereze buri ntituzokwemera ko ujya muntu atuganza n'ibindi. Murabona ntituzobyemera, ariko mu maraya mutoya avuze ubugingo muri we yaratoranije ubugingo budashira, kandi izina ryiwe riri mu ijambo ry'Imana ngaha ubudapfa. Yaje hariya kandi ubwambe rya muco wakubise kujya kwirya rubuto rutoya buri nyene yarabimenye. Murabe umurobyi ashaje hariya yari hariya akora ibimenyetso n'ibitangaza, kandi abwira abantu batandukanye amabanga yo ku mitima yabo, kandi arabibahishurira. Kandi Mana we hari abafarisayo bari hariya kandi bavuze bati uyu muntu Belzebuli, bategereza kwisigura ku ikoraniro ryabo. Bose bari bamukikuje. Mwigisha Jones mbega mugenda hariya maze ukumbiriza ujya muntu asa n'uzi icyo ariko aravuga, ntamuvuga nk'umuntu asanzwe. Nzomwumviriza yagiye hariya murabona. Ego Imana ntiyoshobora kumushikira. Rero nguyu yari hariya kandi yavuze, bavuze bati murabe hariya nguriya muntu araje, nguyu umwe mu bigishwa biwe, nguyu muntu aregereye ubu. Ubu izina ry'ujya muntu ni Andereya. Murabyibuka yo muribuka abo barotsi bashaje nga bajya nibu. Ego ngujya ni Simoni mwene nyina. Murabona kandi bajya ni abana ba Mutamayona. Ubu ngabariya murabe azanye umuntu umwe kuri we, ninde? Ego murabe icyo agiye gukora ubu ni ukurikira hariya kandi aregereye, kandi yavuze ati izina ryawe ni Simoni kandi uri umuhungu wa Yona. Uyu muntu ni Belzebuli. Murabona afise ubwoko bunaka bw'impuhwe kuri we, ni umuntu w'akazeze. Murabona bandanya ntimumwumvirize na kimwe nk'icyo. Murabona muce kure ya hariya, sinzosubira kuza muri ibi bikorane na gatoya. Murabona ako kanya nyine ibi bintu birangiye turaja kuva ngaha, ntibasubira kutubona mu micungararo. Murabona kuki rero ibyo nibyo niyumviriye, kandi yamara byategerezwa kuba ibyiwe. Murabe hariya nyene yazitse nibo bamubambye. Murabona ariko hariho umumaraya mutoya abantu bose bari barirukanye, si uko nemera ubumaraya ya ukuri, ariko ndiko ndabereka gusa urubuto rwatoranijwe. Murabe uyu muntu ngaha, uyu mutama w'umurobyi ntiyashobora. Bibiliya yavuze ko atari yarize ibyo nibyo, si ibyo byonyine, ariko yari imburabwenge. No nibyo, nibyo cyangwa si ibyo? Yo ibyo twubaye imburabwenge gusa kuri ibi bintu byinshi bibaza ko tuzi. Murabona ni byiza cyane, murabona byoma imburabwenge, kandi ntiyari yarize. Kandi rero yagiye hariya mu nyonga h'umwami Yesu maze amubwira yariwe aho nyene byari birangiye. None ukuyigovyora k'uyu muntu wundi kuri ibyo kwari iki? Yemwe murabe yarabyizeye, murabe uwo ari we, murazi ujya mugabo wawe ari we yemwe njya muntu yigeze yemwe ni umurobyi yemwe ntaze ABC yiwe
naramuguriye amafi ntashobora no gucira umukono ku rupapuro
rwemeza ko namuguriye ibyo murabona nibwo bwoko bw'ibyo bintu ubwo nibwo bwoko bw'abantu bumvira iki kintu nka kirya umwamashimwe amen murabona kuki ata murabe se yari imburabwenge nta nubwo ya yabarungitse ku ishuri ariko uwo yarungitse ku ishuri yamwigishije uko yamushaka ariko ndashigikira kutajya mu ishuri ubu bizigira ko mutahura ariko hariho ikigereranyo gusa murabona icyo uronka muri ibyo ubwo nibwo bwoko kandi niyo mpamvu baca hejuru kandi murazi n'inkuru si umwe novuga ko atari kimwe cya bitatu by'abayuda bose bigeze bamenya ikintu na kimwe kuza kuyiwe kandi rero icya gatanu cy'icyo cya gatatu bamwumvirije kandi rero kimwe ku ijana cy'icyo cya gatatu barabyibakiriye barazi bangahe yari afise cumi na babiri bari kumusaraba muri wa mugwi wose abasigaye bari hehe murabona bamwe mirongo irindwi bagiye kure rero mugihe yakize abagwaye kandi agenda atavuga na kimwe ku nyigisho yiwe yarabandanije gusa akize abagwaye n'ibindi byose yo mana we iyo yari impemu y'imana kuri we ibyo murabyizeye igihe yakize abagwaye mbega igitangaza umwigisha ahambaye yemwe mwebwe mwese bene data mwategerejwe kumugira mu ishengero ryanyu yemwe uravuga iby'ubushobozi bw'umuntu ashobora by'ukuri gukiza abagwaye gwaye mwotegereje kubibona afise ingabire yo gukiza indwara yemwe atankeka bagiye kurubwiganye bw'ibyo ngabariya baraje kuko umugwi wose utegerezwa kugira umuntu wawo bwite nguyu araje kandi rero ubwo nyine umunsi umwe yaricaye yo atankeka nigisha tuzojana nawe ni byiza cyane mwicaye muze tugende ni byiza cyane yarungitse babandi mirongo irindwi n'abandi rero umunsi umwe igitangaza gikomeye kimaze gukoreka yaricaye maze atangura kubabwira ijambo murabona igihe azotangura kuvuza ni byiza cyane yatangiye kubabwira ijambo kuri bavuze bati irindira gatoya sinzi kuri biranyuranye n'inyigisho zabo bavuze bati yemwe ndazi ko twavuye mu isinagogi n'ibindi nk'ibyo ariko kumbure ko twagize nabi bene data byoba byiza dusubiyeyo kuko ujya muntu avuga mu migani ameze nk'umuntu w'akazeze sinshobora gutahura bijya murabona byari ibiki urubuto ntigwari rwaratoranijwe kuva mbere hanyuma rero igihe kimwe yakoranije umugwi wiwe mutoya w'abakozi b'imana hanyuma avugana nabo bakozi b'imana bavuze bati aha byoba byiza dusubiyeyo natwe kandi tugasubira inyuma kandi tukajya mu idini gusubira gufata impapuro zacu murabona kuko ujya muntu ye ninde ashobora gutahura umuntu nk'ujya avuga ibi ngaha kandi avuga ibi no ngaha aha abo bandi ntibari babitahuye gutyo yavuga imigani kuri bamwe muri bo ariko atari ku bandi ku bw'ibyo baragiye hanyuma yarahindukiye maze araba ba bandi cumi na babiri bari hariya yavuze ati namwe murashaka kugenda murabona uburaba Petero yavuze ati mbega murazi n'inkuru namba njya muri kijya kibanza hariya igihe cyose mbega mu isi ntushobora kujya he ntushobora kujya he hehe ntushobora kujya inyuma y'uko nakoze hano akazi rero sishobora gusubira muri ujya mwanda ubugira kandi aho ubwoko bwose bw'umwanda wo mu isi bukoranirijwe murabona jewe ni hehe ntushobora kujya sinshobora kubikora yavuze ati rero ni byiza iragenda rero n'ibyo murabona mbega byari bimeze gute igihe cumi na babiri kuri hafi miliyoni zibiri n'igice kandi umukiza w'isi ku mamiliyaridi yamara yicishije bugufi murabona guma gusa mwicisha bugufi raba ubu naho n'abo bafarisayo bose hanyuma maraya ntoya ijya hariya yavuze ati ye mutegereje kuba uri umuhanuzi ubu turazi ko mesiya agiye kuza kandi agiye azozira azokora ibyo yavuze ati ngiwe yavuze ati ngibyo hanyuma aragenda ugerageza kumuhagarika ntushobora mwene data Branham ndamutse mu izina ry'umwami Yesu Kristo
munsigurira uwo muntu muri Matayo 22 ku murongo wa 11 umuntu atari yambaye impuzu z'ubukwe atari yambaye impuzu z'ubukwe ndazi ko uwo muntu atoshobora kwinjira mu ijuru atambaye impuzu z'ubukwe yari umutumire ndabizi si umugeni ego nicyo ashobora kuba ego gusa yaciye yinjira murabona uburaba rero jewe ishobora gufata umunsi wose w'igikorani ubu mfise iminota 10 yo gusengera abarwayi no guhuza ibi kandi maze kwishyura igice cyabyo ndibaza murabe ariko ngiye kunyarutsa neza byanze bikunze nyuma y'iki murabona ngibi byabaye namba munsi y'ingenzo yo mu buseruko murabona igihe umukwe atanga ubutumire bw'umukwe bwiwe atanga gusa ubutumire bwinshi kandi ku butumire bwose yari yarungitse yari afise umuntu ahagaze ku rugi ngo amwambike impuzu yaba umukene cyangwa uwo ari we wese namba yari umutunzi cyangwa umworo uwo ari we wese we bose bategerezwa kwambara impuzu y'ubukwe igihe bahagarara ku rugi bariyambika igahisha uko yasa mbere yatumiwe yaba umubiyonere cyangwa yaba umworo yaba umurimyi uwimba ibinogo cyangwa uwo ari we wese cyangwa umumiliyaridere ari hano ubu niyo mpuzu kuko iyo mpuzu bayimwambikiye ku rugi igihe yinjiye mu muryango gufata Uwera Yohana 10 nizeye ko ari hano yavuze ati ndi irembo murabona ndi irembo mwinjiramo rero hariya ahagarara ku irembo kandi hano hari umuntu amwambika impuzu nk'impu yera amuhimutse y'ubugororotse igihe yinjira rero uwo muntu yari yinjiye aciye mu idini mu idirisha ry'inyuma hano mu cyanzu gitoya gihishijwe hanyuma arinjira yicara ku meza kandi rero igihe umukwe yaza hanyuma araba hirya no hino hari amwe muri bo abantu batangaje icyo gihe ubu ni nk'umuntu w'igitangaza murabona mbega uriko urakora iki hano nk'uko udafise umubatizo wa Muhemu yera n'ibintu byose nk'ibi mbega winjiye hano gute yewe yinjiye ahandi hantu kiretse mu rugi kandi yinjiye atabutumire bukwiye murabona yinjiye aciye mu buryo bw'ubumenyi murabona cyangwa ikintu nk'icyo yarinjiye kandi yababwiye ati nimubohe amaboko n'amaguru mumuterere hanze mu mwiza niho hazobamariya no kujyana insya z'amenyo murabona yagiye mu gihe cy'imibabaro murabona ntiyari yinjiye mu irembo rero ni byiza ikibazo mbega Eliya wo muri Maraki 4 azoba ari wa wundi nyine Eliya avugwa mu byashuwe Yohana 11 ku murongo wa 3 kandi cyoba ari ibindi byabona mbega ibyo bindi byabona bibiri bazoba ari abantu batandukanye yego Eliya wo muri Maraki 4 hakaba Eliya wo muri Maraki 3 warabibonye je mu ijoro mbega ikindi cyabona kiratandukanye babiri muri bo ego mugenzi Mose na Eliya kubw'uguhishurirwa kwacu ubu sinshaka kubagumya hano umwanya munini abami ba mbere 19 mwere data Branham nizeye ko igitigiri cy'abatakamye bari ego uko ni ukuri amajana indwi mu kibanza murakoze ibyo ni byo cyari amajana indwi mu kibanza cy'ibihumbi indwi mwene data Branham ibihumbi indwi mu kibanza cy'amajana indwi ubu mwarabibonye murazi by'ukuri igihe umuntu aja nk'uku kwigisha ndashaka ndababaza ikintu ubu kugira ngo bitahure igihe Eliya yava mu bugaragwa yari afise ubutumwa yavuze muri ubwo bugaragwa hanyuma agenda neza ku mwami amubwira ati nta kimwe kizokoroka kivuye mu ijuru atari jowe bivuze yari amajambo yari afise kandi asubirayo kandi ntiyabwira umuntu n'umwe na kimwe murabona igihe yagira ubundi butumwa yaramanuka hanyuma akavuga ubwo butumwa hanyuma agasubira inyuma agasubira mu bugaragwa murabona ubu namba mwarabye igihe nashikira kwibuye rigumye imfuruka kuri uru rusengero yavuze ati kora igikorwa cy'ubuvuga butumwa kandi ubu igihe kirashitsaho igikorwa kigiye gutandukana hari ikintu kindi kigiye kuza rero rwose murabona ndaza hano kandi nkagerageza gukora igikorwa cyo kuvuga ubutumwa n'ibindi bindi andi kandi murabona aho muri murabona yo jewe ndarindiriye ko ishengero rija muri Muhemu bikwiye kugira ngo ritahure mwene data Branham hamura ko Eliya ategerezwa kubaho inshuro zitatu. Atubwiye ko yamaze kuhaba inshuro zibiri kandi azogaruka kugira kandi rero umuntu mwemo yari azobako azoba kandi mu gitigiri cya byabona bibiri Mose na Eliya hariya. Oya oya azoba umunyamahanga murabona kwishingira by'umunyamahanga Imana irungikana ntaryo uwo mu ihanga ryiwe bwite murabona yaje mu bwiwe ariko ntibamwakiriye yamara arungikirana ntajya ubutumwa bw'igihe Imana yakorana n'Abayuda nta bahanuzi b'abanyamahanga baza igihe Imana iriko irakora n'abanyamahanga nta bahanuzi b'Abayuda baza igihe Imana ihindukiriye Abayuda nta bahanuzi b'abanyamahanga babaho murabona murabona icyo nshaka kuvuga ni byiza nyuma y'izamugwa hazoba ubu hazoba igihe cinjira namwe by'ukuri uva ku butumwa uja ku bundi butegerezwa kuba neza nk'ubu murabona nkuko nabisiguye murabona nka Paulo ku banyamahanga n'abandi bandi ni byiza mbega izamugwa ryamaze kuba hari umuntu wo mwishengero azokizwa ku iherezo utazoba yajanywe mu izamugwa oya kuko amaraso azoba yakuweho murabona ntabuhuza buzoba bukiriho igihe cy'abanyamahanga kizoba cyarangiwe ntawuzokizwa inyuma y'izamugwa cyangwa umuntu wo mwishengero ishengero wanduye abandanye kwandura uwera abandanye kwera murabona ibyo bizobaho murabona sinyuma yuko ishengero ryagiye nene data Branham narabonye ko mwisunze amanyinga 70 ya Daniyeli ubutumwa bw'agashashara ka mbere icyo ntahura muri Daniyeli kuri bande ya Daniyeli nuko igihe ubutumwa buzasubirira mu Bayuda amahinga 70 azaba atanguye ariho 70 yinda imyaka irindwi isigaye ku Bayuda cyane kumbure ni gusa igihe cy'inga imyaka itatu n'igice isigaye gusa igice cy'iyinga Yesu yarabivugishijwe ko igice cya mbere cy'iyinga nk'uko byari byaravuzwe imbere y'igihe igice gusa cy'iyinga nicyo basigaranye mwene data Branham mwasengeye abagwayi iyinga mwoshobora icyo ni icyifuzo kuri iyo mwene data Branham wondaba inyuma ni icyifuzo murabona hari mwoshobora gusigura ibyerekeye Satani azokohwa imyaka igihumbi hanyuma kare kuva ku bw'ingwano ingwano yo mu Yesure Yohana 20 ku murongo w'8 mbega hari isano y'iyi ntambara ya Harimagedoni mwavuze gashashara ka kane mbega abo muri Gogi na Magogi bazokoranyirizwa hamwe n'ihanga ry'isi nshya iki ni kirekire kandi ntegereza gutanga gusa murabona rero ikintu cya mbere ubu kumbure mushobora kubisigura na koro ko ushoboye mushobora gusigura ibyerekeye Satani azoba imyaka igihumbi hanyuma akarekurwa ku mwanya wawe mu kwezi Yohana 20:8 si ntambara ya Harimagedoni intambara ya Harimagedoni ibera muri uru ruhande urabona nicyo cyane kandi muri icyo gihe igihe cyarangiye none ibi bipfa n'iki intambara ya Gogi na Magogi nta kimwe imwe ni iy'imyaka igihumbi iyindi nayo ni iy'imyaka igihumbi mwavuze mu gashashara ka kane mbega Gogi na Magogi na Gogi na Magogi bazokoranira hamwe bavuye mu isi nshyashya Satani yararekuwe mu ibohero ryiwe kandi yagiye gukoranya amahanga yose abanyakibi kugira ngo abazane aho hantu rero Imana yatibuye umuntu n'ibizuku bivuye mu ijuru kandi barahiye baratokombera murabona intambara zibiri zitandukanye kibazo ibyerekeye za miliyoni 60 n'umunani n'ishengero katolika n'ikihe muri kahise byabaye kandi n'ikihe kingana gute ibyamaze fata igitabo cya shumeka cyitwa glorious reformation ndibaza ko bamwe mu bantu bize cyane bategereza kuba bagifise kandi ni kahise k'ishengero kandi ntibagiye ubu uruhe rupapuro biriko ariko byabaye kuva igihe ikintu cyakozwe cyane cyahawe icengero n'uwera Augustine muri 1850 aho hari muri umwaka w'amajana atatu mirongo itanu na kane inyuma ya Yesu Kristo kandi byabaye gushika mu gihumbi kimwe n'ijana umunani na mirongo itanu bwicanyi bwo muri Irilande murabona rero icyo gihe ni kuva mu mwaka mirongo itatu na gatatu nyuma ya Yesu Kristo cyangwa mirongo itatu nyuma ya Yesu Kristo amajana atatu na mirongo itanu n'ine reka ndamukumva neza rero murabona kuva muri gatatu gatanu kane inyuma ya Yesu Kristo gushika kuri rimwe munani gatanu busa bisigura kimwe n'amajana munani na mirongo itanu nyuma ya Yesu Kristo bijyanye na kahise bari imiliyoni mirongo itandatu n'umunani n'abapoliti bishwe bavuzwe n'igitabo cy'abamaratiri cy'i Roma kubera batemeranye na papa w'i Roma ariko ntikahise namba mushaka kuvuga ko atari byo yemwe rero kumbure George Washington ntiyabaye ngaha cyangwa Lincoln murazi nta n'umwe muri twebwe yabayeho icyo gihe kugira ngo abibone ariko nizeye ko habaye ngaha ko biri kose ndabona ibimenyetso byerekana ko babaye ngaha mwene data burana igice cya n'umurongo wa cumi n'umunani yamara rero ngiye kwisigariza abantu ibihumbi ndwi mu bisirayeli bategetse bapfukamira batigeze bapfukamira bayari kandi akanwa kose cyangwa batapfukamira bayari kandi abatamusomye akanwa
Nebuchadnezzar made a statue of a man. And if you've got a spiritual mind, now listen to this revelation. That spirit, that man that he made a revelation of, or he made an image of by his revelation,
atangiye kamurabona musoma ibishusho murabona kandi mwibuke igihe cya Babuloni na Nebukadineza igihe umwami w'abahanga bimikwa murabona igihe ubwami bw'amahanga bimikwa bwazananye n'umuntu w'umuntu Nebukadineza yakoze igishusho cy'umuntu kandi namba ufise ibyumviro bya mpemu rero nimba ufise ibyumviro bya mpemu wumvirize uku guhishurirwa rya mpemu ry'umuntu yamuhishuriye guhishurira cyangwa yakoze igishushanyo cyiwe mu guhishurirwa kw'iwe daniyeli umuhudi na sekuwa urabibona rero yumvise berushaza sibyo cyangwa berushaza naryo ryari izina ry'imana yiwe kandi yakoze igishushanyo cy'iyo mana nacyo cyari igishushanyo cya daniyeli kandi daniyeli yaranze kunamira igishushanyo cy'iwe bwite murabona kandi ngibi ubugira kandi murabona ubu mwitegereze ubwami bw'abanyamahanga bwimiswe mu gihe cya Babuloni n'umwami Nebukadineza umwami w'umunyamahanga yashize ishengero na leta hamwe mu gufata igishushanyo cyera cyangwa igishushanyo cy'umuntu yera kandi ategeka kugisenga ubwami bw'abanyamahanga bwahereye mu birenge n'icyandiko cya ruhome n'ubushobozi bwa politiki bwashyize ishengero na leta hamwe gutegeka gusoma ibishushanyo ubugira kandi murabona ikintu kimwe igishushanyo cy'umuntu yera atankeka mwene data Branham igihe iri zamugwa rizoba mbega abana bakiri batoya batazi icyitwa ikibi bazoja mu izamugwa namba amazina yabo ari mu gitabo ego murabona ni byiza cyane mwene data Branham wavutse mu ijoro riheze yuko harimo abantu amajana ibihumbi gukizwa batukizwa mu kwigisha kwa Eliya washaka kuvuga ibihumbi ndwi yego ibyo ni byo ndabasabye mumbabarire kuri ibyo murabona ibyo ni byo rwose murabona narabivuze mwene data Branham mbega urajya gusigura umaze kugurura mwene data Branham mbega ububwiriza mumbabarire mbega rero si mwebwe ni njyewe murabona mbega ubwiriza bw'umuntu buzaba burangiye amaze kugurura agashaka ingwi oya sindabyizi nabyizi oya oya bagenzi
ntimubishyire mu byiyumviro byanyu
mubona
mubandanye gusa musorome ibiraya kandi muje mu ishengero maze mubandanye namba ba ejo mu gitondo bazosange nuko murakora neza na neza icyo mutekereje ko muriko murakora nimutangure urabona iyo mukoze ibyo mutera umuntu umwe yaje yiruka ngaha njya munsi avuye muri Carolina yo mu bwaruko hari mbere neza yuko tugenda kandi yavuze ati Imana ishimwe murashobora kumbwiraho runaka hambaye kanaka arari inavuze ni oya yo ego mugenzi niko yavuze ati yaronse yavuze ati umuntu ni umukuru wa audio mission yavuze ati ngwiki yavuze ati audio mission navuze ntisi ntahura kandi yavuze ati yo ati uyu muntu n'umukuru navuze nti wavuze ko izina ryiwe yari irihe ryari irihe yavuze ati Branham ndibaza ikintu nk'icyo Brown canke Branham navuze nti yemwe izina ryanje ni Branham yavuze ati uri umukuru wa audio mission navuze nti oya mugenzi yavuze ati yemwe inganje y'imyaka 1000 iri hehe navuze nti oya mugenzi sindabizi yavuze ati yemwe Imana ishimwe yavuze ati na nabise abagenzi bamwe bamwe baje kumbwira kandi bavuze bati ndahebye akazi yaracambaye impuzu y'akazi kimwe kiwe yavuze ati mwene data ndashaka inganje y'imyaka 1000 rero navuze nti yemwe nizera ko wazazaniwe gato ya sivyo ga mwene data nko muri uwo mwanya umuntu yaje mu modoka witagisi yavuze ati ndirindira umupfasoni muto yaraje avuga ati ubu ngiye gusengera umugabo wanje navuze umupfasoni nibiki yavuze ati yemwe natambiye ko umuntu ategerezwa kurindira ukwezi kugira aronke ubunani urabona ko asengerwe rero navuze
ntiyemwe
yavuze ati ego
ariko
nataye
izi ngiye gutegereza gusengera umugabo wanje navuze nti
atankeka ari hehe muzane uyu muntu yari hari
yitegereza yavuze ati
mbega urasengera abarwayi nabo navuze
navuze
ko izina ryawe ari
Branham
nganje imyaka 1000 navuze nti yewe jewe oya ndabizi navuze nti
yavuze ati oya jewe abantu
inyuma y'izamugwa ry'umugeni ni ryari ishengero ritegerezwa guca mu gihe cy'imibabaro rizocishwa ku iteka kirizocishwa ku iteka ni imbere cyangwa inyuma y'inganzo y'imyaka 1000 kubw'ishengero yo muramba barira uwariwe wese yanditse ibi ni ryari ishengero inyuma y'izamugwa ry'umugeni ni ryari ishengero ritegerezwa guca mu gihe cy'imibabaro rizocishwa ku iteka mbega ni inyuma cyangwa ni imbere inyuma abo bandi bapfuye ntibana baye imyaka 1000 abatajanye n'umugeni reka tubabe waravuze kenshi ko ubuko mu bukominista bwazananywe n'imana
ngo bushyitse mu mubiri yabwo nk'umwami
mukadiyani
gute ubukominista bwinjira mu gicapo
amaherezo utukura mu mpera
ejo
ryabwo
niki abize benshi bizera ko
ubwami bw'uburaruko gogi na magogi biri mu byanditswe
bamanuka bagwanya Isirayeli sishobora kuvuga ibyo ari byo byose ego ego nizera ko amwe mu babande yafashwe yavuze uwavuze ko ibyo amaherezo bizosenyuka ko ubukomunisti amaherezo bwosenyuye Katolika canke Vatikano mu guturitsa mbega nivyo ego byahishura Yohana 16
izobibona nivyo Yohana 16 Why there's only 1% of all Russia that's communist.
Gire ubukomunisti
abona
ntacyo bimaze mu isi atari umugwi
1% and 99% of them are still on the Christian side 1%
go
gukora reka 1% control 99% God didn't permit it to be thrown out of the
Abraham
said that Rome would take the government of the Jews at the last 3.5 years.
That is going to
the first 3.5 years of the tribulation, or will it be the last 3.5 years?
It will
be the last 3.5 years. That's not the first one that's already passed. Got one more in this. My dear brother, well, the Malachi 4:5, Elijah go to the wilderness. 1 Kings 17 tells us the other Elijah
did.
Well, I wouldn't exactly say that he would go to the wilderness, but it would be this, you see. He was Elisha and Elijah. Did you notice? Most a man like that are men who are waiting. They keep away from the people. They're very odd. They don't associate too much with people. You know how Elisha was, Elijah and John the Baptist, and that nature of that spirit. See? I believe a man be a lover of the wilderness and maybe stay in the wilderness, but now, just to say he's going to be a hermit and live in the wilderness, I don't know about that. Sometimes they did. Elisha didn't, but Elijah
did, but John,
or tell these other prophets when they come out of Judea, I don't know where they'll stay. They may camp out on the hills somewhere. But what they'll do in the days of their prophecy, I don't know what they will do. But what I'm trying to say is this,
Abayo Elisa ntiyabayeho ariko Eliya yarabayeho nuko rero Yohana yabaye mu bugaragwa kandi biragoye kuvuga abo bandi bahanuzi igihe bava i Buyuda hariya sinzi aho bazoguma bishobora kuba ku musozi ahantu hanaka cyane icyo bazokora mu minsi y'ubuhanuzi bwabo sinzi icyo bazokora ariko wewe icyo ndi kongerageza kuvuga ni ikibo bazoba
iyi
bariko babaza bati bazoba abana mu bugaragwa
yemwe
muri British Columbia yo mu buraruko kugira ngo baronke ubugaragwa bukuye kugira ngo babe yo rero ahantu hanaka murabona rero azoba umuntu munaka bugaragwa bwose bwarahavuye murabona nta bugaragwa bihari murabona rero ikintu cyonyene bashobora kuba ukunda bugaragwa murabona kandi bazoba murashobora kubona kamere kabo nuko kudahuza murabona kandi uzobimenya igihe aza murabona muzobibona nimwabamaso ubu hari kimwe sinzi uburyo no kivuga ko kandi ndafise ikindi neza imbere y'iki kandi rero ndaza kubasaba bahagarike ibanda kanya gatoya namba imana ari imwe kuki canke gute yibwiye ubwayo umusozi wo gukayangana yemwe ndamaze kubisigura murabona nshaka kubabaza ibi ngiye igihe Yesu yasenga data murabona ndizera ko ufise umubatizo wa mpemu yera sivyo mwene data uhaguruka kanya gatoya uvuga ko ufise umubatizo wa mpemu yera nanje nuko rero niki rero simvuga yuko mfise inkomezi ibwina hanje zo gushira aya mabanki simfise inkomezi zo gukiza abagwayi ni Imana ndizera ko uri umukozi w'Imana namba niyenze uva ikarkansansi ni byiza rero kandi muri wewe ufise ni ukwigisha ubutumwa bwiza nk'ibisanzwe wakuriye mu murima hafi nk'uko ntuzi na kimwe ku byerekeye ibyo ariko ikintu kinaka cyaje muri wewe kugira wigishe ubutumwa bwiza kibyitirira namba uyo ni uwundi muntu yitwa Mpwemu Yera mbega n'ibyo neza ubu nshaka kubabaza mbega uyo Mpwemu Yera aba muri wewe n'ibyo uravugwa nawe uramubwira muramumusenga ni byiza ibyo ni byo nshaka urakoze urabona urabitahura ndakubaza ikintu ni gute byagiye Yesu mu bera Yohana wa gatatu yavuze ati igihe umwana w'umuntu azoza ari mu ijuru murabona ubu ari mu ijuru azoza ku isi murabona umwana w'umuntu ari ubu mu ijuru kandi ubu ahagaze neza hano avugana n'abantu ubu unyishuriki Yesu na data yari
kuko nyine Mpwemu Yera muri jewe anyihuriza anyigisha ariko si jewe
si jewe nshobora kuvuga ijambo rishobora kuzana nk'uko ubizi igikoko cyicara hariya no kubiraba no kwica igikoko no kukirya izo ni inkomezi zirema izo ni biri mu kiremwa muntu si jewe nshobora gufata umuhungu mutoya hano wajyanye abaganga bamuryamikiye ku mugongo afise ingorane z'umutima rino joro maze uku niko William Branham yagize oya niko Uhoraho agize birarangiye hanyuma bamusubije ku muganga umunsi byagiye byose umwana afise kanseri yo mu maraso kugeza amaraso yiwe yaturumbutse kandi umushishito usa n'umuhondo kugeza ko bamutwara kwa muganga kugira bamutere amaraso n'ibindi bintu kugira ngo bamushikaniga gusa kandi mu mwanya w'iminota itanu dore ko araririra umukate urimo inyama kandi bamusubije kwa muganga kumusukurikira kandi ntibabone nta na gatoya kayerekana uko niko William Branham amagize ukuri ko Uhoraho agize
ego
yamara aratandukanye nanje uburyo bwo nyene agaragazwa ni guca muri jewe murabona uko niko Yesu na data bari bameze Yesu yavuze ati sinjyewe nkora ibikorwa ariko data ari muri jewe rero umwana w'umuntu azoduga mu ijuru ari we ari mu ijuru ubu murabona byari ibiki yari abereye hose icyarimwe kuko yari Imana rero iki kindi ndashaka kuvuga aya majambo sigura ibyo wariko uravuga urakoze Imana data turagushimiye kubwa Mpwemu kukubaho kwawe ngaha kandi twabwiwe data yuko igihe kimwe igihe umugwanizi yari ko arinjira hanyuma Mpwemu yaje hejuru y'umuntu acaravugishwa ko yiwe hanyuma byashize icyo kintu mu rutonde baca bamenya uko bagenda bagatsinda umwansi n'aho basanga umwansi kandi ndagushimiye data ko uguma uri ya Mana nyine uracyari wa wundi turahinduka n'ibigahinduka n'umwanya urahinduka ariko wewe ntigera uhinduka uburyo bwawe bwo gukora ubuntu bwawe ntibwabundi ibikorwa byawe ntibyabindi kubera ari byo bitangaza kandi birengera ubumenyi bwose umuntu ashobora gutahura rero turashima mwami ko amabanga yawe ahishije mu mitima y'abakozi bawe kandi turanezerewe cyane kuri mwami kandi wemere tubandanye nk'imico imurikira kugira ngo kuva ahantu n'ahandi kandi gerageza hamwe n'urukundo kwinjiza abandi kugira ngo turobe mu duce twose hanyuma tudutere mu rusenga kugira ngo tumenye neza ko twarobye ifi zawe zose hanyuma rero umwagazi w'intama azotwara umugeni wiwe kugira ngo abe hafi y'ibyo byose turarindira icyo gihe mu izina rya Yesu Kristo amen hari aba
Would you like to do that?
Why, Banga, Hinga, how about you? Yemi, the whole thing is anointed.
As far as we have moved up into that spirit now, see, and you see that something you know, that something you know, if you could ever believe, you ought to be right now. If you ever going to believe it now. Now, we want you just to come real lightly and let those that are in that aisle there that raise up their hands, step out into this aisle, then go down this way and take them aisle by aisle. Just 45 or 10 it won't take very much. But it has put a nail, he'll come step right down the window, and we're going to pray for them. First, Sam is coming out into the aisle, just stand up just a minute, that's what we can pray for him here, and lay hands on everybody. Now, that's right, just everybody's going to come in that prayer. Sam's going to come in the prayer line. Now, see, conserving the time so we can be sure to get, we're going to pray for you now. Look, friend, let me explain it to you. Jesus Christ said this, these signs shall follow them that believe. Now what? He never said if they drink, if they lay their hands on the sick, they shall recover. And if God can take unfailing case, and a little girl that can't have faith for herself, make a thing to be called. She can take the next case,
So healing, the doctor's team, plenty of rheumatic fever in his blood or anything else. What can you do for you? Now them little people, fellas, they don't understand what prayer will be. You just lay hands on them. And if they do,
we can understand. Now, while you stand to pray, Heavenly Father, with your great presence, the great Holy Spirit,
Nimbi mani ishobora gufata umuntu agwaye kanseri yo mu maraso kandi agakobwa gatoya kadashobora kwigira ukwizerera ubwako hanyuma agakakiza nimba ashobora gufata uyu wundi akurikira umuhungu mutoya hanyuma amukize nawe kandi abaganga ntibabone indwara y'amakonyera mu maraso yiwe canke kindi ni ibiki ashobora kugukore ni kiki ashobora kugukorera rero ibyo bibondo ntibiza amasengesho icyarico ariko babarambitse ku biganza gusa hanyuma birashoboka twebwe turashobora kubitahura rero igihe muhagaze ku bw'amasengesho rero data wo mu ijuru hamwe no kubaho kwa
ahambaye kuri aha the one that we read in the Bible
ahambaye umwe dufite ifoto umwe dusoma muri
Bibiliya ari ngaho umunyene
ariko arihishura biciye mu muntu uku ugene twamubonye atananigwa
nari imyaka yose ushobora guhishura ibyuhishura ibyaha bakoze
neza na neza ibyabaye n'ibizoba atakunanirwa igihe na kimwe rero turazi yuko Imana ya Aburahamu Isaka n'iya Isirayeli gumari Imana mu muntu Yesu Kristo kandi ubu ku bwa muhemu wiwe amanuka ava mu ijuru munsi y'amaraso yasesetse i Karuvariyo amanuka mu bantu yigaragariza mu mubiri w'umuntu mbere gusa yuko isi iturigwa mpemu yera ahambaye yagaragaye mu mubiri w'umuntu abo bantu b'agaciro bemeye impongano y'amaraso hanyuma mpemu yera aca muri bo imana igaragarira mu mubiri w'umuntu ku bw'ibyo iyo ibaye umubiri w'umuntu ku bw'ibyo gukora gusa igikorwa nko mu mubatizo n'ibindi hamwe n'igikorwa yuko ibi bimenyetso bizokurikirana na bizera nibarambika amaboko ku bagwaye mpemu yera iyo batumye bakira hamwe bo kwizera rero data turazi yuko ibi bintu aba bantu bahagaze ngaha bagira baca munsi y'amaboko y'abakozi b'imana bafise mpemu yera
kandi bariteguye mwami kugira ngo barambike amaboko kubagwayi kandi turazi dati gihe abantu ukwizera gusa nka kujya gusa ku ijambo ryose wasezeranye itegerezwa gushika kandi ntitoshika atakwizera ngo hari kuko bidashobora kunezereza Imana atakwizera ntidushobora gusa kubikora kandi rero hamwe no kwizera kwizera yacu hamwe n'ibimatanishije udushashara bya Bibiliya byugururwa kuri twebwe yuko Imana ishyitse ijambo ryayo rero aba bantu b'agaciro bagwaye mwami kandi ukuntu niyumvira ku bwabo k'umuntu buntu
And we feel sorry for each other, and knowing that the new covenant in the new blood, that the old one offered healing, how much more will this new and better
do? May it be so that these people will be saved, but will receive their healing as they pass by the moon. Yatanga gukira ni kangahe aya mashasha na meza gusomba zokora yata rero tubereye uko aba bantu batanza kunanirwa ariko bazakwagira kugira ugukira kwabo mu gihe baca munsi y'amaboko y'abakozi bawe mu izina rya Yesu Kristo amen rero tura urundi ruhande ruracyari mu gihe urundi ruhande baza hanyuma uru ruhande rwasubira inyuma n'urundi ruhande rero bamwe muri mwe bwe bene data ngamuza guhagarara nzira ko muri abakozi b'Imana hose mwese ngari he muganga mwene data ned mbega wari kwinjira mu murongo wo gusengerwa mwene data ned ni byiza mwene data ned ni byiza umaze gusa gusengerwa uce winjira ku murongo rero zana ababo kuri uru ruhande ngaha mwicare gusa akanya gatoyi hanyuma ndafata abo kuri uru ruhande hanyuma turamanuka dufata umurongo hagati hanyuma tubasubiriza inyuma nk'uko hanyuma dufata undi murongo duce tubarungika nk'uko hanyuma dusengera abantu bose ngira mbaze mwene data Teddy ari hehe ni byiza ndashaka ko mwuvuza indirimbo muganga mukuru ubu ari hafi
ahayo
bari amufashe namba bishoboka niyumvirize muri ibuka cyane ahayo yari kuravuga hari umuhungu mutoya bari barazanye imbere avuga igihugu wa mukobwa mutoya w'umuamisha avuza muganga mukuru bari hafi yari afise umushatsi muremure wirabura cyangwa umushatsi w'umuhondo ahubwo umukobwa umwe umumemonike cyangwa umumamishi yeregeretse hanyuma mwemu yera akura kuri uwo muhungu mutoya aramugaye amaguru kubwo kumurambika ku biganza gusa hanyuma asimba ava mu maboko yanjye aca aca imbere ahavuga ubutumwa yiruka nyina wiwe yarahagurutse aca arata ubwenge agwa hasi nizera ko mu ntango yari umumemonayiti hanyuma mwemu yera yakoze kuri uyu mukobwa w'umumemonayiti cyangwa umuhamishi uwo yari we wese n'abandi bari bicaye ngaho bambaye impuzu zabo nk'abamemonayiti cyangwa icyo ari cyo cyose hanyuma yiteye hejuru ava kuri piyano amaboko yiwe ari mu kirere kandi imishatsi yiwe myiza igwa hirya no hino ku bitugu ya sa yatangiye kuririmba muri mwemu hanyuma mu gihe yakorewe yapfuye yabandanije yivuza muganga mukuru ubari hafi Yesu mwiza abantu bose ibihumbi bari aho bagumye baraba mutu ya piyano aduga yongera amanuka muganga mwiza ubari hafi Yesu mwiza uzi ibimuga kunde yutse ku bitanda bitwara kabarenze bagenda bitandukira uwo mwami Yesu nyene ari ngaho nyene wa wundi nyene nk'uko byari cyagiye nizere gusabuza ya ndirimbo namba mushobora muganga mukuru ubu ni musenge mwese ni mubareke barengane bacaha imbere babandanye hanyuma bace bazunguruka basubire kwicara canke baje ahari hose bashaka kuja mu gihe mwa bacirinzira inzira hari inyuma murabyumvise ni byiza rero muce musubira mu bibanza byanyu hanyuma duce duhaguruka rero mwumvirize mu gihe bariko barase ngegwa namwe mubasengere rero mu gihe uko murasenga baraja kubasengera nabo ubumwe bw'abakozi b'Imana muri ngaha ni muhaguruke kandi shaka ko mwebwe mubarambika ku biganza mu gihe baza
ubu mwese munamike imitwe yanyu kandi munamye mugume gusenga kandi mugiye mucanga rero murambikwa n'ibiganza bibuke isezerano ry'Imana rihishura amabanga y'igitabo cyiwe amabanga yo mu mutima w'umuntu we Imana izokwemeza ibyo namba mujya kwizera murabona ubu mwese asenge rero mwebwe bene Data abakozi b'Imana muhaguruke ngaha namba mubishobora ni byiza mureke twunamike imitwe yacu umwami Yesu nk'uko hano mbaje kandi ese nkomeze z'Imana mushobora byose zofasha ukwizera kwabo uko nyine mu gihe bacanye byose mu izina rya Yesu ubu ni byiza mureke umurongo utangure nk'uko mubaze umwe wese mubarambike ku biganza mwebwe bakoze b'Imana kubacangaho mu izina ry'Umwami Yesu ndamurambitse ku biganza byanje mu izina ry'Umwami Yesu kuri mwene Data mu izina ry'Umwami Yesu Mana muhe mushikanje rosera mu izina rya Yesu Kristo mwebwe mubandanye mucyo mushika umurongo uhere mu izina ry'Umwami Yesu nibukewe aciye bugufi muze muciye bugufi
remember he's humble it comes
Akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data Michel akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data akirugukira kwawe kuva kwa Yesu Kristo akirugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akira ugukira kwawe akira ugukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mushikanje akirukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mushikanje kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mushikanje akirukira kwawe mwene Data akirukira kwawe mushikanje akirukira kwawe mushikanje akirukira kwawe mwene Data akirukira kwawe mwene Data akirukira kwawe mushikanje akirukira kwawe kwa Yesu Kristo akirukira kwawe kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe akirukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mwene Data kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe akirukira kwawe kuri kwa Yesu Kristo
Hallelujah. To the back, please. Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Thank you.
Akira, 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 Akira kiganza cha Yesu Kristo ukira ukira mwene data kuri kiganza cha Yesu Kristo akirukira mushiki wacu kuva mu kiganza cha Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo akirukira kwawe ukize mu izina rya Yesu Kristo akirukira mushiki wanje akirukira kwawe mwana kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mushiki wacu kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mwene data kuva kwa Yesu Kristo akirukira kwawe mwene data izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo umwami wacu akirukira kwawe izina rya Yesu Kristo akirukira kwawe mwene data izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo akirukira kwawe
Is that all the one to be prayed for now?
Ikiganza cy'umwami Yesu kiguhe mwene data Livali uno munsi umutwaro kubwo umukunzi wawe umwe mu izina rya Yesu. Billy Paul, watanze amakarata yo gusengera abarwayi menshi, ubu ntiwakira ugukira indwara kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Muganga mukuru ari hafi ubu, Yesu agira imbabazi, araremeje umutima wananiwe. Yo, mwumve ijwi rya Yesu twese mu izina riryoshye kurusha ayandi mu izina
ry'Umwami.
Basaba mwami mu izina rya Yesu Kristo. Oh, ese umuntu wamushiki wacu afite ku mutima muri uyu mwanya, ese ubushobozi bw'Imana bwo kwitwararika ibyo yasabye, ese yo bokogwa ubitronze mwami. Amen. Mwami Imana mu izina rya Yesu ronsi umugabo ibyo yasabye.
Lord God, in Jesus' name, grant this request. Yeah. I pray for him, Lord, for my
prayer. Amen.
Oh,
yo, mbega ibisigitangaza.
Amen. Nizeye
ko umuntu wese yaje ngaho iki gitondo munsi y'uko gusigwa guteye igomwe, nizeye yuko namba ubu ntimurondere ikintu kinaka gihambaye kinini. Yamwibuke gusa ikintu gisanzwe cy'ukwizera cyo yasezeranywe. Ubu muze twese tubivugire
hamwe.
Or
something big.
He told that he can't
come
in
here. We receive his promise.
Amen.